Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Matayo ikigabane cya mbere. Igitabo kidondora kuvuka kwa Yesu Kristo, umwana wa Dawidi. Dawidi ni umwana wa Aburahamu. Aburahamu yabyaye Isaka. Isaka yabyaye Yakobo. Yakobo yabyaye Yuda n'abandi bavukana. Yuda yabyaye Peresi na Zera kuri Tamari. Peresi yabyaye Hesironi. Hesironi yabyaye Ramu. Ramu yabyaye Aminadabu. Aminadabu yabyaye Nahasoni. Nahasoni yabyaye Salomoni. Salomoni yabyaye Bowazi kuri Rahabu. Bowazi yabyaye Obedi kuri Rusi. Obedi yabyaye Isayi. Isayi yabyaye umwami Dawidi. Dawidi yabyaye Salomo kuri muka Uriya. Salomo yabyaye Rehobowamu. Rehobowamu yabyaye Abiya. Abiya yabyaye Asa. Asa yabyaye Yehoshafati. Yehoshafati yabyaye Yoramu. Yoramu yabyaye Uziya. Uziya yabyaye Yotamu. Yotamu yabyaye Ahazi. Ahazi yabyaye Hezekiya. Hezekiya yabyaye Manase. Manase yabyaye Amoni. Amoni yabyaye Yosiya. Yosiya yabyaye Yekoniya n'abandi bavukana mu gihe cyo kujyanwa mu buji Babuloni. Kuva mu gihe cyo kujyanwa mu buji Babuloni, Yekoniya yabyaye Shalutiyeli. Shalutiyeli yabyaye Zerubabeli. Zerubabeli yabyaye Abihudi. Abihudi yabyaye Eliyakimu. Eliyakimu yabyaye Azori. Azori yabyaye Sadoki. Sadoki yabyaye Akimu. Akimu yabyaye Elihudi. Elihudi yabyaye Eleyazari. Eleyazari yabyaye Matani. Matani yabyaye Yakobo. Yakobo yabyaye Yosefu. Umugabo wa Mariya nyina wa Yesu yitwa Kristo. Nuko basekuruza bose guhera kuri Aburahamu gushitsa kuri Dawidi ni 14. Kandi guhera kuri Dawidi gushitsa ku gihe cyo kujyanwa mu buji Babuloni ni 14. Kandi guhera ku gihe cyo kujyanwa mu buji Babuloni gushitsa kuri Kristo ni 14 nyine. Ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya. Mariya nyina wiwe yari akowe na Yosefu ataramurongora bamubona afise inda yavuye kuri mpemu yera. Ariko umugabo we Yosefu, kuko ari umugororotsi kandi kuko atagombye kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu mpisho. Akivyiyumvira, umumarayika w'umwami Imana amwerekera mu nzozi aramubarira ati:
Yosefu, mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpemu yera. Azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzomwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo.
Ibyo byose byabaye bityo ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa ko wavugishwa nawe biboneke, ngo raba inkumi izotwara inda ibyara umwana w'umuhungu, bazomwita Imanuweli, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu yikanguye aravyuka agira nk'uko umumarayika w'umwami Imana yamubariye, arongora umugeni wiwe. Kandi ntiyigera amwegera gushitsa aho yabyariye umwana w'umuhungu, araheza mwita Yesu. Matayo ikigabane cya kabiri. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Ubuyuda ku butware bw'umwami Herode, haza abanyabwenge bavuye mu buseruko bajya i Yerusalemu, barabaza bati:
Umwami w'Abayuda yavutse ari hehe?
Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi mu buseruko, none tukaba tuzanywe no kumushengerera.
Umwami Herode abyumvise, ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose, akoranya abakuru b'abaherezi n'abahinga b'ibyanditswe bose bo muri ubwo bwoko, arababaza ati:
Kristo azovukira hehe?
Bati:
Ni Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya, niko byanditswe n'umuntu yavugishwa n'Imana. Kandi wewe Betelehemu mu ntara y'Ubuyuda, nturi mutoya mu baganwa b'Ubuyuda, kuko kuri wewe hazovuganza, ni we azoragira abantu banje b'Abisirayeli.
Buno Herode ahamagaza ba bahinga mu mpisho, abasiguzi iyo nyenyeri yabonekeye, abatuma i Betelehemu ati:
Nimugende mubaze mushirutse umwete ivy'uwo mwana, nimwamubona muce muza kumbarira ngo nanje ngende kumushengerera.
Nabo bumvise iry'umwami baragenda, maze iyo nyenyeri babonye mu buserukira barongora, ibashikana hejuru y'aho uwo mwana ari ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri banezerwa kaneza kenshi cyane. Bashitse mu nzu babona uwo mwana na Mariya nyina wiwe, bikubita hasi baramupfukamira, barumura ibiseke byabo, bamushikanira amashikanwa, izahabu, imibavu n'isenga. Babwiriwe n'Imana mu nzozi ngo ntibasubire guca kwa Herode, baca mu yindi nzira bisubirira mu gihugu cy'iwabo. Bamaze kugenda, Umumarayika w'umwami Imana yirekera Yosefu mu nzozi aramubwira ati:
"Byuka ujane umwana na nyina uhungire mu Misiri ugumeyo gushitsa aho nzokubaririra, kuko Herode agira arondera umwana ngo amwice."
Ahenga mu ijoro aravyuka ajyana umwana na nyina ajya mu Misiri, agumayo gushitsa Herode amaze gupfa, ngo iby'umwami Imana yavugiye mu bavugishwa nawe bishike, ngo nahamagaye umwana wanjye ngo ave mu Misiri. Maze Herode abonye ko yahenzwe n'abo banyabwenge ararakara cyane, atuma kugeseza abana b'abahungu bose b'i Betelehemu no mu misozi yose yakikije, abamaze imyaka ibiri n'abatarayimara, yagerereje igihe yasigurije abanyabwenge. N'ibyavuzwe na Yeremiya yavugishwa n'Imana byashikiye, ngo induru yumvikanirama, amarira n'amaborogo menshi, rakirarira abana biwe yanka kwirugwa kuko batakiriho. Herode amaze gupfa, umumarayika w'umwami Imana yirekera Yosefu mu nzozi ari mu Misiri, aramubwira ati:
"Byuka ujane umwana na nyina uje mu gihugu cy'Isirayeli, kuko abarondera kwica umwana bapfuye."
Avyutse ajana umwana na nyina aragenda ashika mu gihugu cy'Isirayeli, ariko yumvise yuko Arukerayo yimitswe i Yudaya, asubiye ku butware bwa se Herode, atinya kujayo. Abwiriwe mu nzozi ajya mu bihugu by'i Galilaya. Ashitseyo agerera mu gisagara cyitwa Nazareti, ngo ibyavuzwe n'abavugishwa n'Imana bishike, ngo azokwitwa umunyanazareti. Matayo ikigabane cya gatatu. Muri iyo minsi haza Yohana Umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'i Yudaya ati:
"Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi."
Uwo ni we yavuzwe na Yesaya yavugishwa n'Imana ati:
"Ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ngo nimutegure inzira y'Uhoraho, mugorore izagutse ziwe."
Uwo Yohana imyambaro yiwe yari iy'ubwoya bw'ingamiya, yayikenyeza umukanda w'urusato mu rukenyerero, ingezi we zari inzige n'ubuki bwo mu ishyamba. Maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya bose n'igihugu giherereye kuri Yorodani cyose bava iwabo baza kuri we, babatizwa nawe mu ruzi Yorodani, batura ibyaha byabo. Abonye benshi mu bafarisayo no mu basadukayo bazanywe no kugira ngo ababatize, arababaza ati:
"Mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhungishe avura inzoza?
Nuko nimukore ibiberekana ko mwihanye koko, ntimwiyumvire mu mitima ngo mufise Aburahamu ko sogokuruza. Ndababwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyakuramo abana ba Aburahamu, ariko incabi itutumberejwe ku bitsina by'ibiti. Nuko rero igiti cyose kitama ibyiza kiracibwa kigaterwa mu muriro. Nukuri jyewe ndababatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibimbereye no kumutwaza ibirato. Uwo azobabatiza muri mwe muyera no mu muriro, urutaro rwe ruri mu kuboko kwiwe, kandi azokubura imbuga yiwe neza, yimburira ingano ziwe mu kigega, maze umuguruka wuturire mu muriro utazima." Icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani ajya kuri Yohana, azanywe no kubatizwa nawe. Ariko Yohana agomba kumwankira ati:
"Ko ari jyewe nkwiye kubatizwa nawe, none unjye ko?"
Yesu aramwishura ati:
"Bikunde kuko ari byo bidukwiye ngo dushitse ukugororoka kose."
Buna aramukundira. Yesu amaze kubatizwa acava mu mazi, maze ijuru riruguruka, abona mpemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako. Buno rero ijwi riva mu ijuru riti:
"Uwo ni we mwana wanje nkunda kampimbara."
Matayo ikigabane cya kane. Buno Yesu adoganywa na mpemu mu garagwa ngo ageragezwe n'umwasi Satani. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 yisonzesheje, abona gusonza. Umugerageza aza kuri we ati:
"Ni waba uri umwana w'Imana, gira aya mabuye acike imitsima."
Aramwishura ati:
"Byanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana."
Buno mwasi Satani amujyana mu gisagara cyera, amuhagarika ku gatwe k'urusengero, aramubwira ati:
"Ni waba uri umwana w'Imana, ikororere hasi, kuko byanditswe bazokurageza abamarayika biwe, nabo bazokuramira mu mako yabo ngo kumbure ntutsitare kwibwe."
Yesu aramubwira ati:
"Byongeye haranditswe ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe."
Umwasi Satani yongera kumujyana ku musozi uhagaze cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo ati:
"Ibyo byose ndabiguha niwamfukamira ukansenga."
Buno Yesu aramubwira ati:
"Mvako Satani, kuko byanditswe ngo Uhoraho Imana yawe ube ari usenga kandi ube ari usaba yonyene.
Maze umwansi Satani aramureka, kandi abamarayika baraza baramukorera. Yumvise ko Yohana yashizwe mu ibohero, ajya i Galilaya, yimuka i Nazareti, ajya kuba i Kaperinawumu hafi y'ikiyaga mu rubibe rwa Zebuloni na Nafutali. Ibyo byanditswe na Yesaya yavugishwa n'Imana bishike ngo:
igihugu cya Zebuloni n'igihugu cya Nafutali, aherekeye ku kiyaga hakurya ya Yorodani, i Galilaya mu gihugu cy'abanyamahanga, abantu bari bicaye mu mwiza, babonye umuco mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gitutu cyabo, umuco urasiye kuri bo.
Guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati:
mwihane, kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi.
Aciye iruhande y'ikiyaga cy'i Galilaya, abona abavukana babiri b'abarobyi, Simoni yitwa Petero na Andereya mwene nyina, bariko baraterera urusenga mu kiyaga. Arababwira ati:
nimunkurikire, nzobagira abaroba abantu.
Baca bareka insenga baramukurikira. Yigiye imbere yaho, abona abandi bavukana babiri, Yakobo umwana wa Zebedayo na mwene nyina Yohana, bari kumwe na se Zebedayo mu bwato, bariko barasanura insenga zabo. Arabahamagara, baca bareka ubwato na se baramukurikira. Yesu agendagenda i Galilaya hose, yigisha mu nsengero z'Abayuda, ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza abantu indwara n'ubumuga by'uburyo bwose. Inkuru yiwikwira i Siriya hose, bamuzanira abagwaye bose bafashwe n'indwara zitandukanye n'ibibasesereje, n'abinjiwemo n'abadayimoni, n'abagwaye intandara n'ibimuga, arabakiza. Kandi ishengero ryinshi riramukurikira bavuye i Galilaya, i Dekapoli, i Yerusalemu n'i Yudaya no hakurya ya Yorodani. Matayo ikigabane cya gatanu. Abonye iryo shengero aduga umusozi. Amaze kwicara, abigishwa biwe baramwegera, aherako aravuga, arabigisha ati:
harahiriwe aboro mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Harahiriwe abatuntuye, kuko ari bo bazokwirugwa. Harahiriwe abatekereza, kuko ari bo bazoragwa isi. Harahiriwe abafise inzara n'inyota byo kugororoka, kuko ari bo bazohazwa. Harahiriwe abagira imbabazi, kuko ari bo bazozigirirwa. Harahiriwe abafise imitima itanduye, kuko ari bo bazobona Imana. Harahiriwe ababanguranya, kuko ari bo bazokwitwa abana b'Imana. Harahiriwe abahamwa bahoga kugororoka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzoba muhiriwe aho bazobatuka bakabahama bakabaremantaniriza ibibi byose babamboye. Munezerwe, muhimbarwe, kuko impera zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko bahama bavugishwa n'Imana ba mbere. Muri umunyu w'isi, ariko umunyu iyo ushize uburyohe uba ukiryoshwa n'igiki. Ntacuba ukimaze atari ugutabwa hanze ugahonyangwa n'abantu. Muri umuco w'isi, igisagara cubatswe mu itaba ry'umusozi ntigishobora guhishwa. Ntabodomeka itara ngo baryubike ko igiseke, ariko barishira ku gitereko caryo ngo riboneshereze abari mu nzu bose. Abari ku muco wanyu ubonesha imbere y'abantu ngo babone ibikorwa byanyu byiza, bashemagize So wo mu ijuru. Ntimugire ngo naje gusenyura ibyagezwe canke amajambo y'abavugishwa n'Imana. Sinaje kubisenyura, naje kubishitsa. Ndababwira ukuri, ijuru n'isi bikiriho nta n'akadome na kamwe canke n'akazatsa bizova ku byagezwe gushitsaho byose bizoheraherezwa. Nuko ubuzorenga ibwirizwa na rimwe ryo muyoroshe hanyuma y'ayandi, akigisha abantu ngo bagire batyo, mu bwami bwo mu ijuru azokwitwa muto hanyuma y'abandi. Ariko uwiyitondera akayigisha, uwowe azokwitwa mukuru mu bwami bwo mu ijuru. Ariko ndababwira yuko kugororoka kwanyu ni kutaruta uko abahinga b'ibyanditswe n'uko abafarisayo, mutazoruha mwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Mwarumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica abashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese azoshavurira umuvukanyi wiwe azoba ashikiwe no gushigwa imbere y'intahe, uzotuka umuvukanyi wiwe ngo wakijujuwe azobashikiwe no gutsindwa n'urubanza uzomutuka ati wagipfuwe azobashikiwe no gutabwa mu muriro wa Gehinomu niwajanishikanwa ryawe ku gicaniro ukahibukira ko hari icupfa na mugenzawe usigishikanwa ryawe imbere y'igicaniro ubanze ugende utunganye na mugenzawe ucugaruka ushikanishikanwa ryawe uzure vuba n'ukurega mukiri mu nzira ukurega ntagushikiriza umucamanza umucamanza akaguha umusoda ugashigwa mwibohero ndakubwira ukuri yuko utazohava na gatoyo utishuye n'imeya ry'imperera mwarumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese araba umugore w'uwundi akamwifuza abamaze gusambana nawe mu mutima wiwe ijisho ryawe ry'iburyo niryagutsitaza urinogore uritekure byo kubera byiza gupfa ijisho ryawe rimwe haka umubiri wawe wose wotabwa muri Gehinomu n'ukuboko kwawe kw'iburyo nikwagutsitaza uguca igikonjo ugitekure byo kubera byiza gupfa urugingo rwawe rumwe haka umubiri wawe wose woja muri Gehinomu kandi byaravuzwe umuntu wese yirukana umugore wiwe namuha ikete ryo kuvavanura ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese yirukana umugore wiwe atamuhoye ubusambanyi abamusambanishije kandi uwuzorongora uwahukanya azobasambanye mwarumvise kandi ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ngo wirahuruze ariko uzokorera uhoraho ibyo wamusezeraniye ariko jeho ndababwire ntukarahire namba nturahire ijuru kuko ari intebe y'Imana canke isi kuko ariyo ndava y'ibirenge byayo canke Yerusalemu kuko ari umugwa w'umwami ahambaye nturahire umutwe wawe kuko udashobora guhindura agashatsi na kamwe ngo kere canke ngo kirabure ariko ijambo ryanyu ribe ego ego oya oya ikirenze ibyo kiva kuri wa mubi mwarumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihogwe irindi n'iryinyo rihogwe irindi ariko jeho ndababwire ntimurwanye umunyakibi ugukubisa urushi mu musaya w'iburyo umuhindukirize n'uwundi umuntu niyagomba kukuburanya ngo akunyage ikanzu umuhebere n'umutamana ugufata ngo umurenze umusozi umwe umurenze n'uwa kabiri ugusaba umuhe ugomba kumugurana ntumutere ibitugu mwarumvise ko byavuzwe ngo mukunde umubanyi wanyu mwanke umwansi wanyu ariko jeho ndababwire mukunde abansi banyu musabire ababahama kugira ngo mube abana ba so wo mu ijuru kuko atuma izuba ryiwe rirasira ababi n'abeza kandi ahimbura abagororotsi n'abagabitanya nimwakunda ababakunda muri n'impera ki mbega batoza kori bo siko bagira nimwaramukanya n'inshuti zanyu gusa abandi muzoba mubarusha iki abanyamahanga bo siko bagira mwebwe nimube intungane nk'uko so wo mu ijuru ari intungane
Matayo ikigabane cya gatandatu
mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu mu maso y'abantu kugira ngo babarabe nimwagira mutyo ntimuzogira impera kuri so wo mu ijuru niwagira ubuntu ntuzovugisha inzumbeti imbere yawe nk'uko indyarya zikora mu nsengero z'abayuda no mu nzira ngo bashimwe n'abantu ndababwira ukuri baramaze guhabwa impera zabo ariko weho niwagira ubuntu ntumenyeshe ukubamfu kwawe icuku ryo kwawe gukora kugira ngo ubuntu bwawe bugirirwe mu mpisho kandi so abona ibihishijwe azoguhera iyo musenga ntimukabe nka zandyarya kuko bakunda gusenga bahagaze mu nsengero z'abayuda no mu mayira abiri ngo biyerekane imbere y'abantu ndababwira ukuri baramaze guhabwa impera zabo ariko weho iyo usenga uje haruguru mu nzu yawe wugara umwango usenge saba mu mpisho kandi so akuboneye mu mpisho azoguhera
kandi nimwasenga ntimukabomboranya amanwa nk'uko abanyamahanga bagira biyumvira yuko bazokumvirwa kubw'amajambo yabo menshi. Ntimuzose nabo kuko sazi ibyo mukenye mutaramusaba. Nuko musenge mutya muti: Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibutse, ibyo ugomba nibibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe ibyo kurya dukwiranye uyu munsi, utubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubibabarira abaducumuye ko, kandi ntutujane mu bitwosha nabi, ariko udukize wa mubi, kuko ubwami, ubushobozi n'icubahiro ari ibyawe ibihe bidashira. Amina. Kuko nimwaharira abantu ibyaha byabo, naso wo mu ijuru azobaharira namwe. Ariko nimutaharira abantu ibyaha byabo, naso nawe ntazobaharira ibyaha byanyu. Kandi iyo mwisonzesha, ntimwijigwe nk'uko zandyarya zigira, kuko biyoberanya mu maso ngo babonwe n'abantu ko bisonzesheje. Ndababwira ukuri, baramaze guhabwa impera zabo. Ariko weho, niwisonzesha, wisiga amavuta mu mutwe, wiyuhagire mu maso, ngo ntubonwe n'abantu ko wisonzesheje, ariko ubonwe na so aba mu mpisho, kandi so abona ibyo mu mpisho azoguhera. Ntimukirundanirize ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese bibumara, n'ibisuma bikimba bikabwiba. Ariko mwirundanirize ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese bitabumara, hatariyo n'ibisuma byimba ngo byibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri, ariho umutima wawe uzoba. Itara ry'umubiri ni ijisho. Ijisho ryawe iyo ari ryiza, umubiri wawe wose uba uri n'umuco. Ariko ijisho ryawe iyo ari ribi, umubiri wawe wose uba uri n'umwiza. Nuko wa muco uba muri wewe, woramukubaye umwiza, uwo mwiza wongana ute? Ntawe usaba abami babiri, kuko yokwanka umwe agakunda uwundi, canke yoguma kuri umwe akagaya wa wundi. Ntimushobora gusaba Imana n'itunga. Nico gitumye ndababarira nti: Ntimukaganyira amagara yanyu kubyo muzorya canke kubyo muzonywa, canke umubiri wanyu kubyo muzokwambara. Mbega amagara ntaruta ibyo kurya, canke umubiri nturuta imyambaro? Nimurabe ibiguruka byo mu kirere, ntibibiba, ntibishwabura, kandi ntibyimburira mu bigega, ariko so wo mu ijuru arabitunga. Mbega mwebwe ntimubiruta cane? Ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya kwisumbya uko yareha nk'ukuboko kumwe? Ni kuki mwiganyira ku byerekeye impuzu? Nimurabe amashugwe yo ku misozi ingene akura, ntiyirigwa aratama, ntajisha impuzu. Ariko ndababwira yuko na Salomo mu bwiza bwiwe bwose atarashagije nka rimwe muri ayo. None Imana ko yambika ibyatsi byo ku misozi ityo biriho uyu munsi, ariko nk'ejo bigaterwa mu ziko, mbega ntizorushiriza kubambika mwebwe abukwizera gukemwe? Nuko ntimukiganyire ngo tuzorya iki, canke tuzonywa iki, canke tuzokwambara iki, kuko ibyo byose abanyamahanga ari byo bitwaririka. Ariko so wo mu ijuru arazi ko ibyo byose mubikena. Ariko mubanze mwitwaririka ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, niho ibyo byose muzobyongerwa. Ntimukiganyira iby'ejo, kuko umunsi w'ejo uzoba wiganyira ku byawo, umunsi ukwiranye n'amagorwa yawo.
Matayo, ikigabane cy'indwi.
Ntimugahinyurire mu mitima yanyu, namwe mukazohinyurwa. Kuko uko muhinyura abandi, ariko muzohinyurwa namwe, kandi ingero mugeramwo muzoyigeregwa namwe. Urabirika akabango kari mu jisho rya mugenzawe, kandi akabango kari mu jisho ryawe ntukitegereze. Wobwira ute mugenzawe uti: Zana ndagutosora akabango kari mu jisho ryawe, nawe ufise akandi mu jisho ryawe? Wandyarya we, banza witosora akabango kari mu jisho ryawe, uheze ubone neza gutosora akabango kari mu jisho rya mugenzawe. Ibyera by'Imana ntimukabihimbwa, kandi amabuye yanyu y'agaciro ntimuyaterera ingurube, kugira ngo ntizizoyaho nyange n'inzara zazo, maze zikabahindukirira zikabatabagura. Musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Kuko usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutsa yugururirwa. Hari umuntu muri mwebwe umwana wiwe yo musaba umutsima akamuhibuye, canke yo musaba ifi akamuha inzoka? None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so wo mu ijuru ntazorushiriza rwose guha ibyiza abamusabye? Nuko ibyo mugomba ko abantu babagirira byose muba ariko mubagirira namwe, kuko ibyo ari byagezwe n'ibyo abavugishijwe n'Imana. Muce mu irembo ripfunganye, kuko irembo ryagutse n'inzira yagutse ari byo bijana abantu mu mahonero, kandi abahaca ni benshi. Ariko irembo ripfunganye n'inzira ntoya ni byo bica mu bugingo, kandi abahabona ni bake. Mwirinda abigira abavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe bambaye nk'intama, ariko imbere ari amabingira y'inkazi, muzobamenyera ku byo bama. Mbega hari uwo kwamura inzabibu ku munyinya canke isukoni ku bitovu? Nuko igiti ciza cose cama ivyiza, ariko igiti kibi cama ibibi. Igiti ciza ntigishobora kwama ibibi, kandi igiti kibi ntigishobora kwama ivyiza. Igiti cose kitama ivyiza kiracibwa kigaterwa mu muriro. Nuko muzobamenyera ku byo bama. Umuntu wese amvumereza ati, "Mwami, mwami, si wazokwinjira mu bwami bwo mu ijuru atari ukora ibyo Data wo mu ijuru agomba." Kuri wa munsi benshi bazombwira ngo, "Mwami, mwami, ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe." Niho nzobajinjiburira nti, "Ntaho nigeze ndabamenya, viraho mwabakora ibiziramwe." Uwumva ayo majambo yanje wese akayashira mu ngiro, asa n'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Isege nyiragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu ntiyagwa, kuko yari ishimangiye ku rutare. Ariko uwumva ayo majambo yanje wese ntayashire mu ngiro, asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi. Isege nyiragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu, irasenyuka, kandi isenyerana ryayo riba rikomeye.
Yesu arangije ayo majambo yose, ishengero ritangazwa n'inyigisho ziwe, kuko yabigisha nk'ufise ububasha ntase n'abahinga b'ibyanditswe babo. Matayo ikigabane 18. Amanutse uwo musozi, ishengero ryinshi riramukurikira, maze umunyamibembe aza kuri we aramupfukamira ati,
"Mugenzi ukunze, woshobora kumpumanura?"
Agorora ukuboko amukora ko ati,
"Ndakunze, humanuka."
Bunacakira imibembe yiwe, Yesu aramubwira ati,
"Wirinde, ntugire uwo ubwira, ariko genda wiyereke umuherezi, utange ishikanwa ryagezwe na Mose, ibikimenyetso kibabera icabona."
Ashitse Kaperinawumu, haza intwazangabo y'abasodijana iramwinginga iti,
"Mwami wanje, umuhungu wanje ni kimuga, aryamye mu nzu arasinzikaye cyane."
Aramubwira ati,
"Ndaje kumukiza."
Intwazangabo iramwishura iti,
"Mwami, ntibimbereye ko winjira mu nzu yanjye, vuga ijambo gusa uwo muhungu arakira, kuko nanje ndi umuntu agendera munsi y'abanganza, fise abasoda ntwara. Iyo mbariye umwe ko agenda aragenda, n'uwundi kwaza akaza, nabarira umushumba wanje ko akora iki akagikora."
Yesu avyumvise biramutangaza, abwira abamukurikiye ati,
"Ndababwira ukuri, sinari bwabo n'ukwizera kungana gutyo no mu Bisirayeli. Ndababwira yuko benshi bazoza bavuye mu buseruko no mu burengero, bazokwicarana na Aburahamu, Isaka na Yakobo mu bwami bwo mu ijuru, ariko abana b'ubwo bwami bazohindirwa hanze mu mwiza, niho hazobamarira no kuryanya isya z'amenyo."
Yesu abwira iyo ntwaza ngo abati,
igire bikubere nk'uko wizeye.
Nuko wa muhungu acakira uwo mwanya. Yesu yinjiye mu nzu kwa Petero, abona inabukwa aryamye afashwe n'umururumbo, amukora ku kuboko, umururumbo urazima, aravyuka aramuzimana. Ku kagoroba bamuzanira benshi binjiyemo n'abadayimoni. Izo mpemu mbazirukanisha ijambo, akiza abari bagwaye bose, ngo ibyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yesaya biboneke, ngo ubwiwe niwe yatwara ubumuga bwacu, akikorera n'indwara zacu. Yesu abonye ishengero ryinshi rimukikije, agera ko bajabuka hakurya. Haza umuhinga w'ibyanditswe, aramubwira ati,
mwigisha, ndagukurikira aho uja hose.
Yesu aramubwira ati,
imbwebwe ziri n'imyobo, nibiguruka mu kirere biri n'ibyari, ariko umwana w'umuntu we ntagira harambika umusaya.
Uwundi mu bigishwa aramubwira ati,
mugenzi, banza undekure ngende mpambe data.
Ariko Yesu aramubwira ati,
nkurikira, reka bapfuye bahambe bapfuye babo.
Atambukira mu bwato, abigishwa be baramukurikira. Haza igihuhuta gikomeye mu kiyaga, bituma ubwato buzimirira mu mifunda, ariko we yari asinziriye. Baraza baramukangura bati,
mugenzi, tugize turapfuye.
Arababaza ati,
ni igiki kibateye ubwoba, mwabafise ukwizera gukemye?
Bunaravyuka zibiza ingunza n'ikiyaga, abagahwekere rwose. Maze abo bantu baratangara bati,
uwo ni umuntu ki, umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira?
Afashe hakujya mu gihugu cy'Abagadareni, babiri binjiwemo n'abadayimoni baramusanganira bava mu masenga y'imva, bari bakaze cyane, bituma atawe ushobora guhita muri iyo nzira. Barasemerera bati,
dufite intaga mwana w'Imana, uje hano kutwica nabi igihe cyacu kitarashye.
Kure yabo hari ubusho bw'ingurube nyinshi zirisha. Abadayimoni baramwinginga bati,
nambu dusenda uturungike muri uriya mukuku w'ingurube.
Arababwira ati,
nimugende.
Bava muri abo bantu, baragenda bajya muri izo ngurube. Wa mukuku wose wirukira ku gatembwe, zisuka mu kiyaga, zihonera mu mazi. Abaziragira barahunga. Bashitse mu gisagara bavuga ibyo babonye byose n'ibyo bari binjiwemo n'abadayimoni. Abo muri icyo gisagara bose bajya gusanganira Yesu. Bamubonye, baramwinginga ngo ave mu ntara yabo. Matayo, ikigabane cy'icyenda. Ajya mu bwato, arajabuka, ashika mu gisagara cy'iwabo. Bamuzanira ikimuga bagiteruye mu nderuzo. Yesu abonye ukwizera kwabo, abwira icyo kimuga ati,
humura mwana wanje, ibyaha byawe urabihari.
Bamwe mu bahinga b'ibyanditswe baribwira bati,
wararyojeje.
Yesu amenye ibyo biyumvira arababaza ati,
ni igiki kibateye kwiyumvira nabi mu mitima yanyu? None icoroshe ni ikihe? Ni ukuvuga nti, uhariwe ibyaha byawe, canke ni ukuvuga nti, vyuka ugende?
Ariko kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afise ububasha mu isi bwo guharira ibyaha, bunabwira ikimuga ati,
vyuka, wikorere inderuzo yawe, utahe.
Aravyuka arataha. Ishengero ribibonye, riratinya, rihimbaza Imana yahaye abantu ububasha bene ubwo. Yesu ahavuye, abona umuntu yitwa Matayo, yicaye aho yatoreza ikori, aramubarira ati,
nkurikira.
Ava hasi aramukurikira. Kandi Yesu acicaye mu nzu hamwe kwa Matayo ariko ararya, haza benshi mu batoza kori n'abanyabyaha, basangira na Yesu n'abigishwa biwe. Abafarisayo babibonye, babaza abigishwa biwe bati,
ni igiki gitumye umwigisha wanyu asangira n'abatoza kori n'abanyabyaha?
Abyumvise aravuga ati,
abakomeye ntaco bagombera umuvuzi atari abagwayi. Mugende mwigire ijambo, muritahure, imbabazi nizo ngomba, sibimazi, kuko ntaje guhamagara abagororotsi atari abanyabyaha.
Kuri we haza abigishwa ba Yohana bati,
ni igiki gituma twebwe n'abafarisayo twisonzesha kenshi, abigishwa bawe ntibisonzeshe?
Yesu arababaza ati,
abatowe boba barabate bakiri kumwe n'umukwe? Hari iminsi izoza umukwe akugwe muri bo, niho bazokwisonzesha. Ntawokomeka ikiraka cy'igitambara gishasha ku mpuzu y'umushire kuko ico kiraka gitabura impuzu intobo rikarushiriza kuba nini. Ntawotari umutobe w'umuvinyu mu mikuza y'insati bombotse, imikuza yoturika, umuvinyu ugashirira hasi, imikuza igapfa. Ariko umutobe w'umuvinyu bawutara mu mikuza mishasha, vyompi bikarama.
Akibabwira ivyo, haza umukuru w'isengero ry'Abayuda aramupfukamira ati:
Umwana wanje w'umukobwa aracikanye ubunyene, nuze se umurambike ku ikiganza asubira abe muzima.
Yesu ava hasi aramukurikira, bona abigishwa biwe. Buno umugore atakaza amaraso menshi, yari abimaranye imyaka 12, amuturuka inyuma, akora ku buyonga bw'impuzu yiwe. Yari yiyumviriye mu mutima ati:
Niyo nokora ku mpuzu yiwe gusa nokira.
Buno Yesu arakebuka aramubona, aramubwira ati:
Humura, mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije.
Nyamugore akiri uwo mwanya. Yesu ashikiriye inzu y'uwo mukuru, abona abavuze imyironge n'abantu benshi bakoma induru, arababwira ati:
Nimuhave, kuko umukobwa atahwereye, ariko asinziriye.
Baramutwenga bamushimanga. Abantu bamaze guhindirwa hanze, arinjira, amufata ukuboko, umukobwa arabyuka. Iyo nkuru ikwira muri icyo gihugu cyose. Yesu avayo, akiri karagenda, impumyi zibiri ziramukurikira zisemerera ziti: Ashitse mu nzu, za mpumyi ziza kuri we, maze Yesu arazibaza ati:
Murizeye ko nshobora kubikora?
Nazo ziti:
Ego me mwami.
Acakora ku maso yabo ati:
Bibabere nk'uko mwizeye.
Amaso yabo arahumuka. Yesu arabihanikiriza ati:
Murumva, ntihagira umuntu abimenya.
Ariko basohotse bamukwiza muri icyo gihugu cyose. Bano bagisohoka, bamuzanira ikiragi gikingiwemo na dayimoni. Dayimoni amaze gusendwa icyo kiragi kiravuga, kandi ishengero riratangara riti:
Mu Bisirayeli ntihari bwaboneke ibimeze bityo.
Ariko abafarisayo baravuga bati:
Umukuru w'abadayimoni ni wamushoboza kwirukana abadayimoni.
Yesu agenda mu bisagara byose no mu mihana yose, yigisha mu nsengero z'Abayuda, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Abonye ishengero, rimutera akagongwe, kuko bari bagowe basabage nk'intama zitagira umwungere, maze abwira abigishwa biwe ati:
Ivyimburwa ni vyinshi, ariko abimbuzi ni bo bake. Nuko nimwingingenye n'ivyimburwa rungika abimbuzi mu vyimburwa vyiwe.
Matayo, ikigabane cy'icumi. Ahamagara abigishwa biwe 12, abaha ububasha ku mpemu zihumanye n'ubwo kuzisenda no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Amazina y'izo ntumwa 12 n'aya: uwa mbere ni Simoni yitwa Petero, mwene nyina Andereya; Yakobo umwana wa Zebedayo, mwene nyina Yohana; Filipo, Barutoromayo; Toma, Matayo umutoza kori; Yakobo umwana wa Rufayo; Tadayo, Simoni umunyakana nayo na Yuda Isikariyota, umwe yamugura. Yesu atuma abicumi na babiri arababarira ati:
Ntimuzojane inzira ija mu banyamahanga canke mu bisagara by'Abasamariya, ariko muje mu ntama zazimiye zo mu nzu ya Isirayeli. Uko mugenda kose mwigishe muti: Ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mukiza abarwaye, muzura abapfuye, mukiza abanyamibembe, musenda abadayimoni. Mubihere ubusa, mubitangira ubundi. Ntimutekereze ahabu canke amahera canke ibingorongoro mu mifuko yanyu canke isaho y'induhuro, kandi ntimujane n'amakanzu abiri canke ibirato canke inkoni, kuko umukozi akwiye impembo yiwe. Igisagara cose canke imihana muzoshikamwo, muhabaze uwubereye, mumurarire gushitsa aho muzovirayo. Mucinjira mu nzu muyiramutse, nyanzu niyabibereye, amahoro yanyu azoyizako. Niyabitabereye, amahoro yanyu azobagarukako. Kandi umuntu natabakira canke ngo yumve amajambo yanyu, muve muri ino nzu canke muri nyagisagara, muzokunkumura umukungugu wo mu birenge byanyu. Ndababwira ukuri, ku munsi w'imanza igihugu c'i Sodomu ni Gomora kizogira agahengekezo kurusha nyagisagara. Naba ndabatumye muri nk'intama mu mabingira hagati, nuko mugira ubwenge nk'inzoka mumere nk'inuma takarohe mwirinda abantu bazobashengerana mu manza babatonagurire mu nsengero zabo bazobajana imbere y'abaganza n'abami babampora muzoba ikimenyetso kibabera icabona bo n'abanyamahanga ariko babashengeranye ntimuzohagarikira imitima ico muvuga n'ingene muzokivuga kuko ibyo muzovuga muzobihabwa muri ako kanya kuko atazoba ari mwebwe muvuga azoba ari mwemu wasavugira muri mwebwe umuntu azoshengerana uwo bavukana ngo bamwice na se w'umwana azomushengerana n'abana bazogabagabira ababyeyi babicishe muzoba mwanswe na bose babahora izina ryanje ariko uwihangana agashitsa ku iherezo niwazokira nibabahama mu gisagara kimwe muhungire mu kindi kuko ndababwira ukuri yuko mutazohetura ibisagara byose by'Isirayeli umwana w'umuntu ataraza umwigishwa ntaruta umwigisha kandi n'umushumba ntaruta shebuja umwigishwa biramubereye kumera nk'umwigisha wiwe n'umushumba nka shebuja nye n'urugo ko bamwisebeye Zeburi none abo mu rugo rwiwe ntibazorushiriza kubita batyo nuko ntimuzobatinye kuko atacatwikiriwe kitazotwikurugwa canke kinyegejwe kitazomenyekana ico ndababaririra mu mwiza muzokivugire mu muco kandi ico mwongorewe mu gutwi muzokivugire ku mazu hejuru ntimuzotinya abica umubiri badashobora kwica ubugingo cane cane mutinye uwushobora guhonereza ubugingo n'umubiri muri Gehinomu mbega utunyoni tubiri ntitugugwa ikuta ariko muri two nta na kamwe gakorokera hasi so atabizi ariko n'umushatsi wo ku mitwe yanyu wose waraharuwe nuko ntimutinye mwebwe mu rutu tunyoni twinshi umuntu wese azonya turira imbere y'abantu nanje nzomwaturira imbere ya data wo mu ijuru ariko umuntu wese azonyihakanira imbere y'abantu nanje nzomwihakanira imbere ya data wo mu ijuru ntimwiyumvire ngo naje gutera amahoro mu isi sinaje gutera amahoro atari inkota kuko naje guteranya umwana na se umukobwa na nyina umukazana na yina bukwe kandi abansi b'umuntu bazoba bo mu rugo rwiwe ukunze se canke nyina kabandutisha ntaba nkwiye kandi ukunze umuhungu wiwe canke umukobwa wiwe akabandutisha ntaba nkwiye kandi utikoreye umusaraba wiwe ngo ankurikire ntaba nkwiye urokora ubugingo bwiwe azobubura n'uheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka ubakiriye abanyakiriye kandi uwunyakiriye aba yakiriye uwantumye uwakira umuntu avugishwa n'imana kuko avugishwa nayo azohabwa impera nk'iy'uwuvugishwa n'imana uwakira umuntu agororotse kuko agororotse azohabwa impera nk'iy'umugororotsi kandi uwuzoha umwe muri abo bata urwato rw'amazi afuse gusa kuko ari umwigishwa ndababwira ukuri yuko atazobura impera yiwe
Matayo ikigabane cy'icumi na rimwe Yesu arangije gutuma abigishwa b'icumi na babiri avayo ajya kwigisha abantu no kuvuga iby'Imana mu bisagara byabo ariko Yohana ari mu nzu y'imbohe yumva ibyo Kristo akora atuma abigishwa biwe kumubaza ati
mbega uri wa wundi akwiye kuza canke twitege uwundi
Yesu arabishura ati
nimugende mubarire Yohana ibyo mwumva n'ibyo mubona impumyi zirahumuka abacumbagira bagenda neza abanyamibembe barakizwa ibipfamatwi birumva abapfuye barazurwa aboro barabwirwa ubutumwa bwiza kandi harahiriwe uw'ibyanje bitazotsitaza
abo bagiye Yesu atangura kubwira ishengero rya Yohana ati
mwagiye mu bugaragwa kuraba iki mbega nirenga rihungabanywa n'umuyaga ariko mwagiye kuraba iki mbega n'umuntu yambaye impuzu z'igiciro erega bambaye impuzu z'igiciro baba mu ngo z'abami ariko mwajanywe n'igiki mbega kwari ukuraba umuntu avugishwa n'imana egome nico kandi ndababwire arutuvugishwa n'imana cane uwo niwe yanditswe umve ngira ntuma intumwa yanje imbere y'amaso yawe ikuroraniriza inzira imbere yawe ndababwira ukuri mubabyawe n'abagore ntihigeze kuboneka umuntu aruta Yohana umubatizi, ariko umutoya mu bwami bwo mwijura aramuruta. Uhereye mu gihe cya Yohana umubatizi ugashitsa n'ubu baraharanira ubwami bwo mwijuru, ababuharanira babunyakurisha ubuhizi, kuko abavugishwa n'Imana bose bavugishijwe bo n'ibyagezwe gushitsa igihe cya Yohana, kandi nimwaba mugomba kuvyemera. Uwo niwe Eliya yavuzwe ko azoza, uri n'amatwi yumva niyumve. Ariko abura urubyaro ndabagereranye n'igiki, basa n'abana bicaye mu idandarizo bahamagara abavukanyi babo bati: twavugije imyironge ntimwatamba, twakomye induru ntimwaboroga, kuko Yohana yaje atarya atanywa. Bavuga bati: ahagazwe ko na dayimoni. Umwana w'umuntu yaje ajya anywa. Baravuga bati: nguwo umukunzi w'inda n'umunoho w'umuvinyu, inshuti y'abatoza kori n'abanyabyaha, kandi ubwenge burangwa ko bugororotse n'ibikorwa byabwo.
Bunatangura guhambarira ibisagara yakoreyemo ibikomeye byinshi, kuko batihanya ati:
uzobo nibarakora zini, uzobo nibarabetsa yida, kuko ibikomeye byakorewe muri mwebwe iyo biba byarakorewe muri Tiro ni Sidoni, baba barihanye kera, bakambara amagunira, bakisiga iminyota. Ariko ndababwire, muri Tiro ni Sidoni hazogira agahengekezo ku munsi w'imanza kurusha mwebwe. Nawe Kaperinawumu, mbega uzoshirwa hejuru ushike ku ijuru? Oya, uzocokezwa ikuzimu, kuko ibikomeye byakorewe muri wewe iyo biba byarakorewe i Sodomu haba hakiriho gushika n'ubu. Ariko ndababwira yuko igihugu c'i Sodomu kizogira agahengekezo ku munsi w'imanza kurusha wewe.
Muri ico gihe Yesu aravuga ati:
ndaguhimbaza Data, mwami w'ijuru n'isi, kuko ivyo wabihishije abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira inzoya. Ego me Data, kuko washimye ko biba bityo imbere yawe. Byose nabihawe na Data, kandi ntawuzi umwana atari Data, na Data ntawumuzi atari umwana n'uw'umwana agomba kumuhishurira. Nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe, ndabaruhura. Mwikoreze ingata yanje munyigire ko, kuko ndi umurwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu, kuko ingata yanje itababaza n'umutwaro wanje uhwahutse.
Matayo ikigabane cy'icumi na kabiri. Muri icyo gihe Yesu aca mu mirima y'ingano ku isabato, abigishwa biwe bashonje batangura kumyoza ingano barazihekenya. Abafarisayo babibonye baramubwira bati:
mbega abigishwa bawe ko bakora ikizira gukorwa ku isabato.
Nawe arababaza ati:
ntaho murasoma ico Dawidi yakoze aho yarasonzanye n'abari kumwe nawe, ingene yinjiye mu nzu y'Imana akarya imitsima yagenewe gushikanirwa Imana, yari umuziro kuri we no kubari kumwe nawe uretse abaherezi bonyene? Canke ntaho murasoma mu byagezwe ingene ku isabato abaherezi iyo bari mu rusengero bazirura isabato ntibabeke igicumuro? Ariko ndababwira yuko hano hari uwuruta urusengero. Iyo muba mwari muzira ijambo ico rivuga ngo imbabazi nizo ngomba sibimazi, ntimuba mutsindishije abatari iki gicumuro, kuko umwana w'umuntu ari umwami w'isabato.
Avayo yinjira mu rusengero rw'Abayuda, kandi harimo umuntu anyunyutse ukuboko ngo baronke uko bomurega. Baramubaza bati:
mbega biremerwa gukiza ku isabato?
Arabishura ati:
ninde muri mwebwe yoba afise intama imwe ikagwa mu cobo ku isabato ntayifate ngo ayikureyo? Mbega none umuntu ntaruta intama cane? None rero biremerwa gukora ibyiza ku isabato.
Maze abwira uwo muntu ati:
gorora ukuboko kwawe.
Arakugorora kurakira gukomera nk'ukundi. Abafarisayo barasohoka bamugira inama ngo babone ingene bomwica. Yesu abimenye arahava, benshi baramukurikira abakiza bose. Arabihaniza ngo ntibagende baramwandagaza ngo ibyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yesaya bishike ngo
w'umushumba wanje natoranije nkunda ahimbara umutima wanje zoshira mpwe mu wanje kuri we azomenyesha abanyamahanga imanza azocibwa ntazosinda kandi ntazoyogora kandi nta uzokumva ijwi ryiwe mu nzira ntazohoshirenga rivunitse n'urumuri ruyenga ntazoruzimya gushyitsa azotsindira intahe kandi izina ryiwe n'iryo abanyamahanga bazokwizigira
maze bamuzanira impumyi y'ikiragi yinjiwemo na dayimoni arayikiza icyo kiragi kiravuga kirahumuka ishengero ryose rirumirwa riti
mbega uyu aba wa mwana wa Dawidi
ariko abafarisayo babyumvise baravuga bati
ubu nta kindi kimushoboza kwirukana abadayimoni atari Beyezebuli umukuru w'abadayimoni
amenye ibyo biyumvira arababwira ati
ubwami bwose iyo bwitandukanije ubwabwo burahona igisagara cyose n'umuryango wose iyo byitandukanije ntibirama na Satani yosenda Satani yoba yitandukanije ubwiwe none ubwami bwiwe bworama bute ariko jewe namba Beyezebuli ari wanshoboza kwirukana abadayimoni abana banyu bashobozwa nande kubasenda nico gituma ariyo bazobatsindisha ariko mwemu w'Imana niyaba ari wanshoboza kwirukana abadayimoni noneho ubwami bw'Imana burabashikiriye none umuntu yoshobora ate kwinjira mu nzu y'umuntu w'inkomezi kumusahura ibintu atabanje kuboha wa munyenkomezi maze akabona kumusahura ibyo mu nzu yiwe utamperereye ko n'umwasi wanje kandi ubudasukiranya nanje arasanzaza kubw'ibyo ndababwira yuko icaha cose n'ugutyoza abantu bazobiharigwa ariko ugutyoza kuri mwemu n'icaha kitazoharigwa umuntu wese azotyoza umwana w'umuntu azobiharirwa ariko utyoza mwemu yera ntazobiharirwa naho hoba muri iki gihe canke mu gihe kizoza nimube muvuga igiti ko ari ciza n'ivyo camye ko ari vyiza canke mube muvuga igiti ko ari kibi n'ivyo camye ko ari bibi kuko igiti kimenyekanira ku byo camye mwabana b'inzokamwe mwoshobora mute kuvuga ivyiza muri babi ibibogaboga mu mutima n'ivyakanwa kavuga umunyange so nziza kuri ivyiza mwitunga ryiwe ryiza umunyange so mbakuri ibibi mwitunga ryiwe ribi kandi ndababwira yuko ijambo ryose risunitswe n'imwema abantu bavuga bazoribazwa ku munsi w'imanza amajambo yawe niyazotuma utsinda canke amajambo yawe niyazotuma utsindwa
abafarisayo n'abahinga b'ivyanditswe bamwe baramubwira bati
mwigisha turagomba kuraba ikimenyetso ukora
arabishura ati
ab'urubyaro rubi guguhe mukabarondera ikimenyetso kandi nta kimenyetso bazohabwa atari ikimenyetso c'uwavugishwa n'Imana Yona nk'uko Yona yamaze iminsi itatu n'amajoro atatu mu nda y'urufi niko n'umwana w'umuntu azomara iminsi itatu n'amajoro atatu ikuzimu abagabo b'Ninewe bazopfana hasi n'aburu rupfyaro ku munsi w'imanza babatsindishe kuko bihanyaho bumviye ubutumwa buvuzwe na Yona kandi raba uburuta Yona ari hano umwami kazi w'igihugu co mu bumanuka azopfana hasi n'abiki gihe ku munsi w'imanza abatsindishe kuko yavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo kandi raba uburuta Salomo ari hano impemi humanyi yivuye mu muntu ica hatagira amazi irondera uburuhukiro ikabubura ikavuga iti reka nsubire mu nzu yanje navuyemwo ihashitse igasanga igaragara ikubuye iteguritse igaca igenda ikazana izindi mpemi indwi ziyirusha ububi zikinjira zikahaba ivya nyuma vy'uwo muntu bikarusha ivya mbere ububi niko bizoba no kubika igihe kibi
akivugana n'ishengero nyina n'abavukanye biwe bari bahagaze hanze bagomba kubonana nawe umwe aramubwira ati
erega umubyeyi wawe na barumuna bawe bahagaze hanze baragomba ko mubonana
yishura nabimubwiye ati
mama ninde canke bene mama ni bande
atunguruto kabigishwa biwe ati
ngaba mama na bene mama kuko umuntu wese akora ibyo data wo mwijura agomba ariwe murumunanje mushikanje na mama
Matayo ikigabane cy'icumi na gatatu kuri uwo munsi Yesu asohoka ava mu nzu yicara ku nkombe y'ikiyaga ishengero ryinshi rikoranira kuri we bimutera gutambukira mu bwato yicaramwo. Ishengero ryose rihagarara imusozi. Ababwira byinshi mu migani, aravuga ati:
umubibyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa iruhande y'inzira, inyoni ziraza zirazinobagura, izindi zigwa ku rutare hatari ivu ryinshi, zica zimera vuba kuko atavu ryinshi ririho, izuba rirashe ziraraba kuko atamizi zifise ziruma, izindi zigwa mu mahwa amahwa arakura arazinyoha, izindi zigwa mu ivu ryiza zihunda impeke zimwe ijana, izindi mirongo itandatu, izindi mirongo itatu, bityo bityo. Uri n'amatwi niyumve.
Abigishwa baramwegera baramubaza bati:
mbega ihigutera kubigishiriza mu migani n'igiki?
Arabishura ati:
mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe, kuko uwufise azohabwa bikamucagatira, ariko udafise azokwakwa n'ico yari asanzwe afise. Igituma ndababwirira mu migani nuko iyo baraba batabona, kandi iyo bumva batumva badatahura. Kandi ibyo uwavugishwa n'Imana Yesaya yavuze bibashitseko ngo: kumva muzokumva, ariko ntimuzoruha mubitahura, kuraba muzoraba, ariko ntimuzoruha mubyihweza. Kuko umutima w'ubu bwoko ucuramye, amatwi yabo akaba ari bihurugutwi, amaso yabo bakayahumiriza, ngo ntibarabisha amaso, ntibumvisha amatwi, ntibatahurisha imitima ngo bahindukire ndabakize. Ariko amaso yanyu arahiriwe kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Ndababwira ukuri yuko abavugishwa n'Imana benshi n'abagororotsi benshi banyoterewe kubona ibyo mubona ntibabibona, no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Nuko mweho nimutahura umugani w'umubivyi: uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye, wa mubaraza agasahura ikibibwe mu mutima wiwe. Uwo niwe yabibwe iruhande y'inzira, uwabibwe ku rutare niwe yumva ijambo agaca ryakirana umunezero, ariko ntagira imizi muri we ahagarara umwanya muto. Iyo yadutswe ko n'amarushwa abona akadendereza azira iryo jambo, bica bimutsitaza. Uwabibwe mu mahwa niwe yumva iryo jambo, ariko umwitwaririko w'iby'isi n'uruhendo rw'ubutunzi bikanyoha iryo jambo, ntiyama imbuto. Uwabibwe mu ivu ryiza niwe yumva iryo jambo akaritahura, uwo niwe rero yama imbuto, umwe akagira ijana, uwundi mirongo itandatu, uwundi mirongo itatu, bityo bityo.
Abacira uwundi mugana ati:
ubwami bwo mu ijuru busa n'umuntu yabibye imbuto nziza mu murima wiwe. Abantu basinziriye, haza umwasi wiwe ari bugwamfu mu buro hagati arigira. Bumaze gusesa no kuyangika, ugwamfu ruca ruraboneka. Abashumba ba nyen'urugo baraza baramubaza bati: mbega mutungo, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe? None ugwamfu gwavuye hehe? Nawe ati: n'umuntu w'umwansi yagize atyo. Ba bashumba baramubaza bati: none uragomba ko tugenda kurutororokanya? Ati: oyaye, kuko kumbure mu kurandura ugwamfu mworandurana n'uburo, mureke bikurane byose gushitsa mu igenya. Maze mu gihe c'igenya nzobwira abagenyi nti: mubanze mutororokanye ugwamfu, murutekere imikama, muruturire, ariko uburo mubwimburire mu kigega canje.
Abacira uwundi mugana ati:
ubwami bwo mu ijuru busa n'akabuto ku giti umuntu yakiriye akagatera mu murima wiwe, kandi ni kanzinya hanyuma y'imbuto zose, ariko iyo gakuze kaba kanini kakaruta ibirimwa byose, kakaba igiti, maze inyoni zo mu kirere zikaza zikarika mu mashami yaco.
Abacira uwundi mugana ati:
ubwami bwo mu ijuru busa n'umwambiro umugore yakiriye akawuvanga n'ingero zitatu z'ifu, gushitsa aho iri bututumbire yose.
Ibyo byose Yesu yabibwiye ishengero mu migani, ntacyo yababwiye atabaciriye umugani. Nicyo cyatumye iby'umuntu yavugishwa n'Imana yavuze biboneka ngo:
nzoteranura kanwa kanje nc'imigani nzovuga ibyahishijwe uhereye ku kuremwa kw'isi.
Maze asezera ishengero yinjira mu nzu. Abigishwa be baza kuri we bati,
dusobanurira umugani w'ugwamfugo mu murima.
Nawe arabishura ati,
ububibi imbuto nziza n'umwana w'umuntu, imirima n'isi. Imbuto nziza nibo bana b'ubwami, ugwamfu n'abana ba wa mubi. Umwansi yarubivye ni wa mugararije, igenya n'umuhero w'isi, abagenyi n'abamarayika. Nk'uko ugwamfu rutororokanywa rugaturigwa mu muriro, niko bizoba ku muhero w'isi. Umwana w'umuntu azotuma abamarayika biwe nabo bazotororokanya ibitsitaza byose n'abakoze ibizira babikure mu bwami bwiwe. Bazobaterera mu itanure ry'umuriro, niho hazobamarira no kujyanya isya z'amenyo. Unabagororotsi bazokwaka nk'izuba mu bwami bwa se. Uri n'amatwi niyumve. Ubwami bwo mu ijuru busa n'izahabu zanyegejwe mu itongo. Umuntu yazubutse ko arazihisha aragenda, umunezero umutera gushora ibyo afise byose agura iryo tongo. Kandi ubwami bwo mu ijuru busa n'umudandaza arondera utubuye tw'igiciro twiza. Abonye akabuye kamwe k'igiciro kinini aragenda ashora ibyo afise byose arakagura. Kandi ubwami bwo mu ijuru busa n'urusenga runini yagwaterewe mu kiyaga rukoranya ifi z'ubwoko bwose. Buzuye barukwegera imusozi, baricara barobanurira inziza mu giseke, imbi barazita. Uko niko bizoba ku muhero w'isi. Abamarayika bazoza barobanure ababi mu bagororotsi, babaterere mu itanure ry'umuriro, niho hazobamarira no kujyanya isya z'amenyo. Mbega ibyo murabitahuye byose?
Baramwishura bati,
ego.
Nawe arababwira ati,
nico gituma umuhinga w'ibyanditswe wese amaze guhinduka umwigishwa w'iby'ubwami bwo mu ijuru asananye n'urugasokorora mu byo atunze ibintu bisha n'ibya kera.
Yesu amaze guca iyo migani avayo ajya mu ntara y'iwabo yigishiriza mu rusengero rw'Abayuda, bituma batangara bati,
ubu bwenge n'ibyo bitangaza mbega uyu yabikuye hehe?
Mbega si wa mwana w'umubaji? Nyina ntiyitwa Mariya, kandi abavukana nawe si Yakobo, Yosefu, Simoni na Yuda? Bashiki biwe ntibari iwacu bose? None ibyo byose yabikuye hehe?
Ibyo birabatsitaza. Yesu arababwira ati,
umuntu avugishwa n'Imana ntaburi icubahiro atari mu ntara y'iwabo no mu nzu y'iwabo.
Kandi nta bitangaza byinshi yakoreye kubwo kutizera kwabo. Matayo ikigabane cy'icumi na kane. Muri icyo gihe umwami Herode yumva inkuru za Yesu, abwira abagendanyi biwe ati,
uwo ni Yohana Umubatizi yazutse mu bapfuye, nicyo gituma ibyo bitangaza bikorera muri we.
Kuko Herode yari yarafashe Yohana akamuboha akamushyira mu ibohero ku bwa Herodiya muka Filipo mwene se. Kuko Yohana yari yarabwiye Herode ati,
ni kizira kumurongoye,
yagomba kumwica ariko atinya abantu kuko bamwiyumvira ko ari umuntu avugishwa n'Imana. Umunsi wo kwibutsa kuvuka kwa Herode ushitse, umukobwa wa Herodiya atambira hagati ya bose anezereza Herode. Nicyo cyatumye amwemerera amurahiye ko amuha icyo yamusaba cyose. Nawe amaze koshwa na nyina aramusaba ati,
mpera ngaha kumubeho umutwe wa Yohana Umubatizi.
Buno umwami arijigwa, ariko ku bwa zandahiro no ku bw'abasangira nawe abwiriza ko bawumuha. Atuma mu ibohero ngo bakizose Yohana. Bazana umutwe ku kibehe bawuha wa mwigeme awushira nyina. Abigishwa biwe baraza bajyana ikiziga baragihamba, maze bajya kubikira Yesu. Yesu abyumvise arahava agenda mu bwato ajya ahantu h'agahinga kwihererayo. Ishengero rivyumvise riva mu bisagara rimukurikira rijyanye inkokoro. Avuye mu bwato abona ishengero ryinshi rimutera akagongwe abakiriza abagwaye. Bugorovye abigishwa baramwegera bati,
mbega hano hantu ko ari mu gahinga kandi bukaba buri ko burira, sezera abantu bajye mu mihana kwironderera y'ibyo kurya.
Yesu arababwira ati,
ntibarinda kugenda, nimubari mwebwe mubagaburi.
Baramwishura bati,
Ntabyo dufise hano atari udusima dutanu n'udufite ubiri.
Nawe ati
nimubinzanire hano.
Abwira abantu kwicara hasi ku byatsi, yakira ya mitsima itanu na za fi zibiri, ararangamiza, araba mu ijuru, arabihezagira, amanyagura ya mitsima ayiha abigishwa, abigishwa bagaburira ishengero. Bararya bose barahaga, begeranya utumanya gutwa imisigazwa twuzura ibiseke 12, kandi abariye barabagabo nk'ibihumbi bitanu, ukuyemo abagore n'abana. Uwo mwanya guhobera abigishwa ngo batambukire mu bwato babe barajabuka hakurya, nabo banze gusezera ishengero. Ahetije gusezera ishengero, aduga umusozi gusenga yiherereye. Bwagorovye yari yari wenyine gusa. Ubwato bushitse hagati mu kiyaga bari batamijwe n'imipfunda, kuko umuyaga wari ubaturutse imbere. Buri mu guca aza aho bari, agendesha amaguru hejuru ku kiyaga. Abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru ku kiyaga, basimbwa n'umutima bati:
"N'igihumbi!"
Bahindishwa agashyitsi n'ubwoba. Uwo mwanya Yesu arababwira ati:
"Humura, ni jewe, nimureke gutinya."
Petero aramwishura ati:
"Mushindana, asangwa ari wewe, mbarira nzahuri ku mazi."
Nawe ati:
"Ingo."
Petero yururuka mu bwato, agendesha amaguru ku mazi ngo ajye aho Yesu ari. Abonye igihuhuta aratinya, atanguye kuroka aratakamba ati:
"Tabara mugenzi."
Uno Yesu agorora ukuboko, aramucakira, aramubwira ati:
"Yewe w'ukwizera guke, ni igiki cyagukekeranishije?"
Buriye mu bwato umuyaga uraca, abari mu bwato baramupfukamira bati:
"Nukuru uri umwana w'Imana."
Bamaze kujabuka hakurya, bafata imusozi mu ntara y'i Genesareti. Abantu baho hantu baramumenya, batumatumana ko muri icyo gihugu cyose, bamuzanira abagwaye bose, baramwinginga ngo bakore ku buyonga bw'impuzu yiwe gusa, ababukoze ko bose barakira. Matayo ikigabane cy'icumi na gatanu. Maze abafarisayo n'abahinga b'ibyanditswe baza kuri Yesu bavuye i Yerusalemu, baramubaza bati:
"Ni kuko abigishwa bawe barenga imigenzo twabwirijwe n'abakera, ntibakarabe iyo bagira barye."
Nawe arababaza ati:
"None mweho, ni igiki cyatumye murenga icagezwe c'Imana kubw'imigenzo yanyu? Kuko Imana yavuze iti: wubahe so na nyoko, kandi iti: uwututse se canke nyina ntazobure kwicwa. Ariko mweho mugira muti: umuntu wese abwira se canke nyina ko ico yari kumufashisha ari co azoshikanira Imana, ntiyubahe se canke nyina. None mwatituye ijambo ry'Imana kubw'imigenzo yanyu. Mwandyarya mwe, Yesaya yavuze neza ibyo yavugishwa n'Imana kuri mwebwe ati: aba bantu banyu bahisha iminwa yabo, ariko imitima yabo iri kure yanje. Bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari ibyagezwe n'abantu."
Ahamagara ishengero aribwira ati:
"Nimwumve mubitahure. Ikija mu kanwa si cyo gihumanya umuntu, ariko ikiva mu kanwa ni cyo kimuhumanya."
Buna bigishwa baramwegera, baramubarira bati:
"Urazi yuko abafarisayo bumvise iryo jambo bakavunika umutima?"
Arabishura ati:
"Icatewe cose kidatewe na data wo mwijuru kizorandurwa. Nimubareke, nimpumyi zijana izindi. Ariko impumyi yojana iyindi mpumyi zompi zogwa mu cobo."
Petero aramwishura ati:
"Dusobanurira uwo mugani."
Nawe aramubaza ati:
"Mbega namwe muracari imburabwenge? Ntimutahura yuko ikintu cose kigiye mu kanwa kija munda kigaca mu nzira yacu, ariko ibiva mu kanwa biba biturutse mu mutima, nivyo bimuhumanya. Kuko mu mutima havamwo ivyiyumviro bibi: ubwicanyi, ubusambanyi, ubushakanyi, ubwivyi, kwagiriza abandi ibinyoma, ibitutsi. Ivyo byose nivyo bihumanya umuntu, ariko kurisha intoke zidakarabye sivyo bimuhumanya."
Yesu arahava aja hafi muri Tiro ni Sidoni. Umunyakanani kazava mu ntara yaho aratakamba ati:
"Ngirira imbabazi se mugenzi, mwana wa Dawidi. Umukobwa wanje afashwe nabi na dayimoni."
Nawe ntiyamwishura ijambo na rimwe. Abigishwa biwe baza kuri we baramwinginga bati:
"Murungike, kuko agenda aratuvugiriza induru inyuma."
Arabishura ati:
"Sinatumwe ku bandi atari ku ntama zazimiye z'inzu ya Isirayeli."
uwo munyakanani kazamushikiriye aramupfukamira ati:
"Ntabara se mugenzi."
Yesu aramwishura ati:
"Si byiza gufata umutsima w'abana ukawuterera utubwa."
Nawe ati:
"Ntako mugenzi, kuko utubwa natwo twirira utuvungo kadukorokera munsi y'imeza y'abanyenetwa."
Buno Yesu aramwishura ati:
"Ukwizera kwawe ni kwinshi nyina wanje, bikubere nk'uko ugomba."
Umukobwa wiwe acakira uwo mwanya. Yesu arahava ajya ku kiyaga cy'i Galilaya, aduga umusozi yicaraho. Abantu benshi baza kuri we bazanye abacumbagira, ibimuga, impumyi, ibiragi n'abandi benshi, babashyira imbere y'ibirenge byiwe arabakiza. Bituma ishengero ritangara ribonye ibiragi bivuga, ibimuga bikomera, abacumbagira bagenda neza n'impumyi zibona, bahimbaza Imana y'Abisirayeli. Yesu ahamagara abigishwa biwe ati:
"Ishengero rinteye akagongwe, kuko wari umunsi ugira gatatu turi kumwe, none ntibagira icyo barya. Ariko si ngomba kubasezera bashonje, ntibagwire isari mu nzira."
Abigishwa baramubaza bati:
"Twokura he muri ubu bukaragwa imitsima ingana iki yo guhazira ishengero ringaho?"
Yesu arababaza ati:
"Mufise imitsima ingahe?"
Nabo bati:
"Nindwi n'udufi dukeye."
Abarira ishengero ngo ryicare hasi, yakira ya mitsima indwi na zafi, arabishimira, arabimanyagura, abihereza abigishwa biwe babigaburira ishengero. Bararya bose barahaga, begeranya imisigazwa y'utumanyagu yuzura ibiseke indwi. Abariye barabagabiye 400, abagore n'abana bataharuwemo. Asezera ishengero atambukira mu bwato ajya mu gihugu cy'i Magadani. Matayo ikigabane cy'icumi na gatandatu. Abafarisayo n'abasadukayo baraza barondera bamugeza ko abereka ikimenyetso kiva mu ijuru. Nawe arabishyura ati:
"Iyo bugorovye muvuga ko buca haba umuco kuko ijuru rikeye, mu mutwenzi muvuga muti hagira hafurungane kuko ijuru ritukura kandi ryiraburaniwe. Murazi kugenzura ijuru ko risa, ariko ibimenyetso by'ibihe ntimuzi kubigenzura. Abigihe kibi c'ubuhumbu barondera ikimenyetso, kandi nta kimenyetso bazohabwa atari ikimenyetso ca Yona."
Abasigaho arigira. Abigishwa bafata hakurya, bari bibagiye gutekera imitsima. Yesu arababwira ati:
"Mugabe mwirinde umwambiro w'abafarisayo n'abasadukayo."
Biburanya bati:
"Ntitwatekeye imitsima?"
Yesu arabimenya arababaza ati:
"Yemwe abukwizera guke, ni igiki gitumye mwiburanya ngo nta mitsima mufise? Ntimuraruha mubimenya? Ntimwibutse ya mitsima itanu ku 5,000 n'ibiseke mwegeranije uko byangana? Canke ya mitsima indwi ku 4,000 n'ibiseke mwegeranije uko byangana? Ni igiki kibabujije gutahura ko ntababwiye imitsima, ariko mwirinde umwambiro w'abafarisayo n'abasadukayo?"
Buno batahura ko atababwiye kwirinda umwambiro w'umutsima butsima, ariko ko ari inyigisho z'abafarisayo n'abasadukayo. Yesu ajya mu misozi iheri Kayisariya mu bwa Filipo, abaza abigishwa biwe ati:
"Abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde?"
Nabo bati:
"Bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya,
abandi ngo uri Yeremiya cyangwa umwe mu bavugishwa n'Imana."
Arababaza ati:
"Ariko mweho mugira ngo ndinde?"
Simoni Petero aramwishura ati:
"Uri Kristo umwana w'Imana nzima."
Yesu aramwishura ati:
"Uri umuhigwe Simoni umwana wa Yona, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni Data wo mu ijuru. Nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzogubaka ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nzoguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzoboha mu isi kizoba kiboshwe mu ijuru, n'icyo uzobohora mu isi kizoba kibohowe mu ijuru."
Maze yihanikiriza abigishwa ngo ntihagire umuntu babwira ko ari we Kristo. Kuva ubwo Yesu atangura guserurira abigishwa biwe ko akwiye kuzoja i Yerusalemu no kuzobabazwa uburyo bwinshi, ababazwa n'abashingantahe, abaherezi bakuru n'abahinga b'ibyanditswe, no kuzokwicwa no kuzozugwa ku munsi ugira gatatu. Petero aramwihererana atangura kumwamira ati:
"Ntibikabe mwami wanje, ntibizokube ko namba."
Ahindukirira Petero ati:
herera inyuma yanje Satani, uri kinzitaza, kuko iby'Imana atari byo ubabaye, ubabaye iby'abantu.
Buno Yesu abwira abigishwa biwe ati,
umuntu niyagomba kunkurikira, niyiyanke, yikorera umusaraba wiwe, ankurikire. Kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanjye azoburonka. Kandi umuntu vyomumarira iki kunguka ivyo mwisi byose abitangiye ubugingo bwiwe? Canke umuntu yotanga iki ngo acungure ubugingo bwiwe? Kuko umwana w'umuntu azohava azafise ubwiza bwa se, azananye n'abamarayika biwe, niho azoca yishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ndababwira ukuri, muri aba bahagaze hano harimwo bamwe batazobona urupfu gushitsa aho bazobonera umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe.
Matayo, ikigabane cy'icumi n'indwi. Iminsi itandatu ishize, Yesu ajana Petero, Yakobo na mwene nyina Yohana, abadugana igisozi kirekire ari bonyine. Akayanganira imbere yabo, mu maso hiwe haka nk'izuba, impuzu ziwe zera nk'umuco. Maze Mose na Eliya barababonekera, bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati,
mugenzi, bitubereye byiza ko turi hano. Niwabigomba, ndubaka amahema atatu hano, rimwe ry'iwawe, irindi rya Mose, irindi rya Eliya.
Akivuga, haza igicu kikayangana kibatera igitutu, kandi ijwi riva muri nyagicu riti,
nguwo umwana wanjye nkunda kampimbara, nimumwumve.
Abigishwa babyumvise bubama hasi baratinya cyane. Yesu arabegera abakora ko ati,
nimuve hasi, nimutinye.
Bunamuye amaso ntibagira uwundi babona atari Yesu wenyine. Bariko baramanuka icyo gisozi, Yesu arabihanikiriza ngo,
ntihagire umuntu babwira ibyo beretswe gushitsa aho umwana w'umuntu azozukira avuye mu bapfuye.
Abigishwa baramubaza bati,
none rero ni iki gituma abahinga b'ibyanditswe bavuga yuko Eliya akwiye kubanza kuza?
Arabishura ati,
Eliya azoza koko aroranye byose neza. Ariko ndababwira yuko Eliya yamaze kuza, yamara ntibamumenye, ariko bamugize uko bagomba kose. Uko niko n'umwana w'umuntu agira ababazwe nabo.
Buna bigishwa batahora ko yababwiye Yohana Umubatizi. Bashikiriye ishengero, umuntu araza aramupfukamira ati,
mwami wanje, iri kigongo umwana wanje, kuko arwaye intandaro arasinzikaye cyane. Kuko kenshi na kenshi agwa mu muriro no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe, ariko byabananiye kumukiza.
Yesu arishura ati,
yemwe abiki gihe mutizera ab'inkozi z'ibibi, nzogeza ryari kubana namwe? Nzogeza ryari kubihanganira? Nimumunzanire hano.
Yesu aramukankamira dayimoni amuvamo, umuhungu acakira uwo mwanya. Maze abigishwa baza kuri Yesu biherereye baramubaza bati,
ngo niki cyatumye bitunanira kumusenda?
Arabishura ati,
ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri, namba mufise ukwizera kungana n'akabuto k'igiti, mwobwira kino gisozi muti, imukaha uje harya, kandi co kwimuka. Kandi nta kitazobashobokera. Ariko bene urya ntakugwamwo n'ikindi atari ugusenga no kwisonze.
Bakigendagenda i Galilaya, Yesu arababwira,
umwana w'umuntu azoshigwa mu maboko y'abantu, kandi bazomwica, maze ku munsi ugira gatatu azozurwa.
Barababara cyane. Bashitse i Kaperinawumu, abatozi ikore ry'urusengero baza kuri Petero baramubaza bati,
arya umwigisha wanyu ntatanye ikigabane cya shekeli?
Nawe ati,
egome aragitanga.
Binjiye mu nzu, Yesu aramwitanga aramubaza ati,
uvyiyumvira gute ga Simoni? Abami bo mu isi batangisha canke batoza abahe? Nababo canke n'abandi?
Aramwishura ati,
nabandi.
Yesu aramubwira ati,
noneho ababo baracuna, ariko kugira ngo ntitubatsitaze, genda ku kiyaga utere mwigera, wakira ifi ifatwa ubwa mbere, uyasamike, urasangamo shekeli, ube ari yo ujana, uyatange mu izina ryanje n'iry'iwawe.
Matayo, ikigabane cy'icumi n'umunani. Muri uwo mwanya abigishwa baza kuri Yesu baramubaza bati,
umukuru mu bwami bwo mu ijuru ni nde?
ahamagara akana agahagarika hagati yabo arababwira ati
ndababwira ukuri nimutirimbura ngo mucike nk'abana bato ntimuzoruha mwinjira mu bwami bwo mu ijuru nuko uzokwicisha bugufi nk'aka kana niwe mukuru mu bwami bwo mu ijuru kandi uzokwakira akana kamwe nk'aka mu izina ryanjye azoba nyakiriye ariko uzotsitaza n'umwe muri abo bato banyizera icoroshe nuko bo mubohera urusyo ruremereye ku izosi akadobezwa mu kuzimu mu kiyaga isizobo nibara kubwa ibitsitaza kuko ivyo bitsitaza bitazobura kuza ariko uwo muntu azana igitsitaza azobo nibara ukuboko kwawe canke ikirenge cawe nihagira ikigutsitaza muri ivyo ugice ugitekure vyo kubera vyiza kwinjira mu bugingo ucitse igikonjo canke ikirenge hakuterekwa mu muriro utazima ufise amaboko yompi n'ibirenge byombi kandi ijisho ryawe ni rya gutsitaza urinogore uritekure vyo kubera vyiza kwinjira mu bugingo upfuye ijisho hakuterekwa muri gehinomu y'umuriro ufise amaso yompi mwirinde ntimukengere n'umwe muri aba bana bato ndababwira yuko mwijuru abamarayika babo bama baraba mu nyonga ha data wo mwijuru kandi umwana w'umuntu yaje gukiza icari cazimiye mu vyiyumvira gute umuntu afise intama ijana imwe yozimira ntiyosiga zimwe 99 akagenda mu misozi kurondera yazimiye kandi yayibonye ndababwira ukuri yuko ayinezeregwa kuyirutisha zimwe 99 zitazimiye niko bidakundwa mu maso ya sowo mwijuru kumwe muri abo batapfa rubi mugenzawe niyakugirira nabi ugenda umuhishuke mwiherereye niyakumvira uzoba wigaruriye mugenzawe ariko natakumvira ujana umwe canke babiri kugira ngo ijambo ryose rizoringanizwe bivuye mu kanwa k'ivyabo na bibiri canke bitatu niyatabumvira ubwira ishengero niyanka kumvira ishengero naryo kuri we wazoba nk'umupagani n'umunyabyaha ndababwira ukuri ivyo muzoboha mwisi byose bizoba biboshwe mwijuru kandi ivyo muzobohora mwisi byose bizoba bibohowe mwijuru kandi ndababwira ukuri yuko babiri muri mwebwe nibahuriza inama mwisi gusaba ikintu cyose data wo mwijuru azokibakorera kuko aho babiri canke batatu bazoba bakoraniye mu izina ryanje nanje nzoba ndi hagati muri bo
maze Petero aza kuri we aramubwira ati
mushinga ntahe incuti yanje niyangirira nabi nzomuharira ngeze kangahe ngeze indwi
Yesu aramubwira ati
jeho sindakubwira yuko ugeze indwi ari kugeze indwi indwi gushitsa inshuro 70 nico gituma ubwami bwo mwijuru busa n'umwami yagombye gusuzuma ibyo yabikije abantu biwe atanguye guharura bamuzanira uwamuriri umwenda w'italanto 10,000 ariko kuko atarafise ico yishura shebuja agera ko bamugura hamwe n'umugore abana n'ivyo afise byose ngo umwenda wishurwe wa muntu yikubita hasi amwitembagaza imbere ati mwami nyihanganira nzokwishura byose shebuja uyo muntu amugirira akagongwe aramurekura amuhebera wa mwenda mufitiye uno muntu asohotse abona uwo bakorana yamuririye umwenda w'idenari y'ijana aramufata amugwa mu gaho gati nyishura ibyumperaniye uwo bakorana yikubita hasi aramutakambira ati nyihanganira nzokwishura byose wa undaranka aragenda amushirisha mwibohero gushitsa hazomwishurira ibya mufitiye bagenzi biwe babonye bibaye barababara cane baragenda babwira shebuja ibibaye byose uno shebuja aramuhamagaza aramubwira ati wa muntu mubiwe naguhebeye wa mwenda wose aho wantakambira none nawe ntiwari ukwiye kugirira imbabazi mugenzawe nkuko nanje nazikugiriye shebuja araraka amuhereza abasoda gushitsa hazokwishurira ibya mufitiye byose na data wo mwijuru nikazobagirira nimutaharirana umuntu wese ngo aharire umuvukanyi wiwe bivuye mu mutima
Matayo ikigabane cy'icumi n'icyenda. Yesu arangije ayo majambo, ava i Galilaya ajya mu ntara y'i Yudaya hakurya ya Yorodani. Ishengero ryinshi riramukurikira abakirizayo. Abafarisayo baza kuri we bamugeza, baramubaza bati,
mbega biremerwa ko umuntu yirukana umugore kubw'inyanduruko y'ikintu cyose?
Nawe arabishyura ati,
naho murasoma yuko uhereye mu bihe bya kera Rurema yabaremye bari uburyo bubiri, ikavuga ko ari cyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe ubutakivana, bompi bakaba umubiri umwe, bituma batakiri babiri ariko baba babaye umubiri umwe. Nuko icimana yamatanije umuntu ntazokimature.
Baramubaza bati,
none se ni igiki cyatumye Mose agera ko amuha ikete ryo kuvavanura akamwirukana?
Arabishura ati,
Mose yabarekuye kwirukana abagore banyu kuko imitima yanyu ikomantaye, ariko uhereye ubwa mbere hose ntivyari bimeze bityo. Ariko ndababwire, umuntu wese yirukana umugore wiwe atamuhoye ubusambanyi akarongora uwundi abasambanye, kandi uwurongora uwahukanye abasambanye.
Abigishwa baramubwira bati,
ivyo umugabo n'umugore asangwa bimeze bityo, noneho kurongora ni kigoye.
Nawe arababwira ati,
si bose bashobora kwemera iryo jambo atari ababihawe, kuko hari inkone zavutse zityo uhereye kuva mu nda za ba nyina, kandi hari inkone zakonwe n'abantu, kandi hari inkone zikona ubwazo kubw'ubwami bwo mu ijuru. Ushobora kuvyemera navyemere.
Bamuzanira abana bato ngo barambike ko ibiganza abasabire, ariko abigishwa barabakankamira. Yesu arababwira ati,
nimureke abana bato, ntimubabuze kuza aho ndi, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubw'abameze batyo.
Abarambika ko ibiganza vayo. Haza umuntu kuri we aramubaza ati,
mwigisha, nkore ciza ko ingo ndonke ubugingo budashira.
Aramubaza ati,
umbariza iki ciza? Inziza ni imwe, ariko asanga ugomba kwinjira mu bugingo witondera ibyagezwe.
Aramubaza ati,
nibihe?
Yesu aramwishura ati,
ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagiriza abandi ibinyoma, wubahe so na nyoko, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda.
Wa musore aramubwira ati,
ibyo byose narabyitondeye, hari ikindi majije?
Yesu aramubwira ati,
asanga ugomba kuba intungane rwose, genda ushore ibyo utunze, ugabire aboro, niho uzogira itunga mu ijuru, ute kuzunkurikire.
Uwo musore yumvise iryo jambo agenda ababaye, kuko yari afite itunga ryinshi. Yesu abwira abigishwa biwe ati,
ndababwira ukuri, biragoye ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Kandi ndababwira yuko icyorosha ari ingamiya guca mu zuru ry'urushinge hako umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana.
Abigishwa babyumvise baratangara cyane bati,
none rero ninde ashobora gukizwa?
Yesu arabitegereza arababwira ati,
kubw'abantu icyo ntigishoboka, ariko ku Mana byose birashoboka.
Buno Petero aramubaza ati,
mbega twebwe ko twaretse byose tukagukurikira, none tuzohabwa iki?
Yesu arababwira ati,
ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye, aho umwana w'umuntu azovyagirira ku ntebe y'ubwiza bwiwe, igihe cyo kuvyaga ukundi gusha, namwe muzokwicara ku ntebe icumi na zibiri mucira imanza imiryango icumi n'ibiri y'Abisirayeli. Umuntu wese yasize urugo canke abavukanye biwe canke bashikiwe canke se canke nyina canke abana canke itongo kubw'izina ryanje azobishumbushwa umurengera, kandi azoragwa ubugingo budashira. Ariko benshi b'imbere bazoba b'inyuma, kandi ab'inyuma bazoba b'imbere.
Matayo ikigabane cya 20.
Ubwami bwo mu ijuru busanyanye n'uruga zindutse kurondera abamukorera mu ruzabibu rwiwe. Yemeranya n'abakozi ku munsi kazobaha idenariyo abarungika mu ruzabibu rwiwe. Nko ku isaha zitatu aragenda, abona abandi bihagarariye mu kagurira ataco bakora. Nawe arababwira ati, namwe nimugende mu ruzabibu, ndabagerera ibyo mukwiranye. Baragenda. Yongera kugenda ku isaha zitandatu no ku icenda agira kuno, kandi nko ku isaha 11 aragenda abona abandi bihagarariye arababwira ati mbega ko mwahagaze hano umunsi wose ataco mukora baramwishura bati nuko atawa turaritse arababwira ati namwe nimungire mu ruzabibu bugorovye nye n'umurima w'inzabibu babwira umukoresha wiwe ati hamagara abakozi ubagerera ingero zabo utangurire mu bo hanyuma gushitsa ku bambere abaje ku isaha 11 bahabwa idenari y'imwimwe abatanguye kare baje bagira ngo bagererwe ibirenze ariko bahabwa idenari y'imwimwe nabo bayahawe bidodomberanye n'umurima w'inzabibu bati abaherutse kuza bagakora isaha imwe gusa none kubaringanije natwe twacumuka uyu murango wose no mu ndugumba nawe yishura umwe muri bo ati mugenzi wanje sinkugiriye nabi ntitwemeranije idenari yimwe fati yawe ugende uwo wo hanyuma nagombye kumugerera nkawe hari kimbuza kugira uko ngomba mu byanje cankugize ijisho ribi kuko jewe ndi mwiza uko ni kabi inyuma bazoba b'imbere kandi ab'imbere bazoba b'inyuma
Yesu agira dogi Yerusalemu yihererana na babigishwa 12 maze bari mu nzira arababwira ati
Ehe turaduzi Yerusalemu kandi umwana w'umuntu azoshigwa mu maboko y'abaherezi bakuru n'abahinga b'ivyanditswe bazomucira urubanza go gupfa kandi bazomuha abanyamahanga ngashinyagurigwe akubitwe abambwe kandi ku munsi ugira gatatu azozugwa
Buno nyina w'abana wa Zebedaya za kuri we ari kumwe n'abahungu biwe aramupfukamira amusaba ijambo aramubaza ati
uragomba iki
nawe ati
bivuge aba bahungu banje babiri ngo bazokwicara umwe iburyo bwawe ubundi bubafu mu bwami bwawe
Yesu arishura ati
ntimuzi ico musaba mwoshobora kunywera ku gikombe jewe ngiranywereko
nabo bati
turashobora
arababwira ati
igikombe canje koko muzokinywerako ariko gutanga ivyicari buryo bwanje ibubamfu si ivyanje atarabo data yabiteguriye
bamwe 10 bavyumvise bidodombera ivyabo babiri bavukana Yesu arabahamagara arababwira ati
murazi yuko abaganwa b'amahanga bayatwaza amanyama kandi n'abakuru bayo bayagira kububasha muri mwebwe siko biri ariko ugomba kuba mukuru muri mwebwe azoba umukozi wanyu kandi ugomba kuba uw'imbere azoba umushumba wanyu nk'uko umwana w'umuntu atazanywe no gukoregwa atari ugukorera abandi no gutanga ubugingo bwiwe kw'incungu ya benshi
bakiviye ariko ishengero ryinshi riramukurikira impumyi zibiri zari zicaye iruhande y'inzira zumvise yuko Yesu ahaciye ziratakamba ziti
mwami mwana wa Dawidi tugirire imbabazi
ishengero rirazizibiranye ngo zihore zirushiriza gutakamba ziti
mwami mwana wa Dawidi tugirire imbabazi
Yesu arahagarara arazihamagara arazibaza ati
mugomba ko ndabakorera iki
ziti
ugomba ko amaso yacu ahumuka mwami
Yesu azigirira akagongwe akora ku maso yazo zica zirahumuka baramukurikira Matayo ikigabane cya 21 Bageze hafi y'i Yerusalemu bashikira i Betifage ku musozi wa Elayono Yesu atuma abigishwa babiri arababarira ati
mugende muri iriya mihanira imbere yanyu muca mubona indogo biziritseho n'inyana yayo muziziture muzinzanire nihagira uwubabaza mumubwire muti databuja ni wazigomba aca zirungika
ivyo vyabayeho ngo ivyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana bishike ngo mubwire umukobwa w'i Siyoni muti
laba umwami wawe aje kuri wewe ari utekereje agenda ku ndogoba mbere ni kumukangara inyana y'indogoba
abigishwa baragenda babigenza nk'uko Yesu yababwiye bazana indogoba n'inyana yayo bazisasa ku impuzu zabo yicarako abenshi mu ishengero basasa impuzu zabo mu nzira abandi baca amashami y'ibiti bayasasa mu nzira kandi ishengero rimugiye imbere n'irimukurikira irasemerera riti ashitse Yerusalemu igisagara cyose kirashwa baduka barabaza bati
uwo ninde
abo mu ishengero barabishura bati
uwo ni uvugishwa n'Imana Yesu w'i Nazareti Galilaya
Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana ahindira hanze abadandariza mu rusengero n'abaruguriramwo bose ahenura imeza y'abavunja amahera n'intebe zo bariko baragurwa kw'inuma arababwira ati
handitswe ngo ingoro yanjye izokwitwa inzu yo gusengeramwo ariko mwebwe mwayihinduye nk'isenga ry'abambu
maze impumyi n'abacumbagira baza kuri we mu rusengero arabakiza abaherezi bakuru n'abahinga b'ibyanditswe babonye ibitangaza akoze n'abana basemererera mu rusengero ngo baritonganya baramubaza bati
urumva ibyo bavuga
Yesu arabishura ati
yegome ntaho murasoma ngo mu kanwa k'abana bato nabo nka waroranije mwishimye
abasigaho asokoroka mu gisagara ajya i Betaniya ararayo kare mu gatondo ariko arasubira mu gisagara yumva arashonje abonye umusukoni ku nzira arawegera ntiyagira icyo abubona ko atarama babi gusa arawubarira ati
ntugapfe wamye isukoni uhereye ubugashitsi ibihe bidashira
uwo musukoni ucukabira n'uwo mwanya abigishwa babibonye baratangara bati
mbega uwo musukoni uwo mwanya ukabiranijwe n'igiki
Yesu arabishura ati
ndababwira ukuri iyo muba muri no kwizera mudakekeranya ntimwokora icyo uwo musukoni gusa ariko mwobwira n'uwo musozi muti shinguka utabwe mu kiyaga byobako kandi ibyo muzosaba byose musenze mwizeye muzobihabwa
yinjiye mu rusengero ariko arigisha abaherezi bakuru n'abashinga nawe ubwo bwoko baza kuri we baramubaza bati
mbega ibyo ukora wikoreshwa n'uwo bashanya baki kandi ninde yaguhaye ubwo bubasha
Yesu arabishura ati
nanje hinge ndababaza ijambo rimwe nimwarinyishura nanje mpeze ndababarira ububasha bunkoresha ibyo none ukubatiza kwa Yohana kwaturutse hehe ni mwijuru canke ni mu bantu
baravugana bati
nitwavuga ko ari mwijuru ahava tubaza icyatubujije kumwemera kandi nitwavuga ngo ni mu bantu nuko dutinye isengero kuko bose bavuga yuko Yohana yari uvugishwa n'Imana
bishura Yesu bati
ntituhazi
nawe ati
Nuko rero nanje sindababwira ububasha bunkoresha ivyo. Muvyumva gute? Habaye umuntu yari afise abahungu babiri, aragenda barira umukuru ati: "Genda mwana wanje, uyu munsi uje gukora mu ruzabibu." Aramwishura ati: "Eka singenda." Maze hanyuma aririmbura, aragenda. Aja kuwa kabiri amubwira kuno. Aramwishura ati: "Ndagiye muvyeyi, ntiyajayo." None muri abo bombi nuwuhe yakoze ibyo sagomba
baramwishura bati
nuwa mbere
Yesu arababwira ati
ndababwira ukuri yuko abatoza kori n'abasambanyi kazi babatanga kwinjira mu bwami bw'Imana kuko Yohana yaje muri mwebwe agendera mu nzira yo kugororoka kandi ntimwamwemeye ariko abatoza kori n'abasambanyi kazi baramwemeye namwe mubibonye no hanyuma ntimwirimbura ngo mumwemere nimwumve uwundi mugani habaye nyenurugo yateye umurima w'inzabibu awuzitirira uruzitiro yimbamwe ubwato bw'ikinogo yubakamwe umutara awusigarana abarimyi aja mu kindi gihugu nuko igihe ciyera kigomba kugera atuma abakozi biwe kuri ba barimyi ngo babahe inzabibu ziwe maze abo barimyi bafata ba bakozi biwe umwe baramushishagura uwundi baramwica uwundi bamutera amabuye yongera gutuma abandi bakozi barengeye aba mbere babagira kuno hanyuma batuma k'umwana wiwe ati bazosonera umwana wanje abo barimyi babonye wa mwana wiwe baravugana bati urya niwe samuragwa nimuze tumwice tuzokwegukira umugabane wiwe baramufata bamuhindira inyuma y'umurima w'inzabibu baramwica none nye n'umurima niyiyizira azogira atabo barimye
baramwishura bati
abo babazobica rubi
umurima w'inzabibu nawo usigarana abandi barimyi bazohora bamuha inzabibu igihe cyazo.
Yesu arababaza ati,
ntaho murasoma mu byanditswe ndibu yabubatsi bagaye n'iryo ryahindutse irigumye ifuruka. Ibyo byavuye kuhoraho kandi n'igitangaza mu maso yacu. Nico gitumye ndababwira yuko ubwami bw'Imana muzobwakwa bugahabwa ihanga rya imbuto zabwo. Ariko uzogwa kuri iryo buyazovunagurika, ariko uwo rizogwa ko rizomuvungura.
Maze abaherezi bakuru n'abafarisayo bumvise iyo migani yiwe bamenya ko ari bavuga, barondeye ingene bamufata, batinya abantu kuko bamwimvira ko ari uvugishwa n'Imana. Matayo ikigabane cya 22. Yesu yongera kuvuganira nabo mu migani ati,
ubwami bwo mu ijuru busa n'umwami atahisha ubukwe bw'umwana wiwe arongora. Atuma abagendanyi biwe ngo bahamagara batorewe gutaha ubukwe banka kuza. Yongera gutuma abandi bagendanyi ati, mubwira batowe muti, raba amazimano yiwe yayateguye, ishuri n'ingumba byiwe byabazwe, kandi byose biratunganye, nimuze mutaha ubukwe. Ariko barirengagiza barigira, umwe aja mu itongo ryiwe, uwundi mu bidandazwa byiwe. Abasigaye bafata abo bagendanyi biwe babakorera ibara barabica. Uwo mwami araraka ashuhura ingabo ziwe, ahonya abo bicanyi ayigiza igisagara cabo, maze abwira abagendanyi biwe ati, ubukwe burateguwe ariko ababutorewe ntibari babukwiye. Nuko nimugende mu mayira abiri, abo muri buboneyo bose mubahamagare baze babutahe. Abo bagendanyi baragenda baja mu nzira, bakoranya abo babonye bose, ababi n'abeza mu bukwe huzura batowe. Umwami yinjiye kuraba batowe, abonamwe umuntu atambaye impuzu y'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanjye, winjiye ute hano utambaye impuzu y'ubukwe? Uno na warajoregwa. Maze umwami abwira abakozi biwe ati, nimumuboha amaboko n'amaguru mumuterere hanze mu mwiza, niho hazoba amarira no kujyanya isya z'amenyo, kuko abatowe ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bake.
Ubu n'abafarisayo baragenda bajya inama ngo baronke ingene bamutegera mu majambo yovuga. Bamutuma ko abigishwa babo hamwe n'abantu ba Herode bati,
mwigisha, turazi yuko uri umunyakuri kandi ko wigisha inzira y'Imana by'ukuri, kandi ko udatinya umuntu n'umwe ku kigohe, kuko udatinya ijunja ry'abantu. None utubwire, wiyumvira ute? Biremerwa gutanga ikori rya Kayisari canke ntivyemerwa?
Ariko Yesu amenya ububi bwabo arababaza ati,
mungereza ikiga mwandyarya mwe, nimunyereke ifaranga ritangwa ku ikori.
Bamuzanira idenariyo, arababaza ati,
iki gishushanyo n'ibi byanditswe ko ni byande?
Bati,
ni vya Kayisari.
Ubu narababwira ati,
nuko rero ibya Kayisari ni mubihe Kayisari, iby'Imana mubihe Imana.
Bavyumvise baratangara, bamusigaho barigira. Nyamusa abasadukayo bahakana yuko atakuzuka kuriho baza kuri we, baramubaza bati,
mwigisha, Mose yavuze ngo umuntu niyafata asize abana mwene nyina acura umugore wiwe ngo ahonore mwene nyina. Iwacu arabavukana indwi, uwa mbere yararongoye arapfa, maze kuko adasize umwana umugore we amuraga mwene nyina. Nuko n'uwa kabiri n'uwa gatatu biba bityo gushitsa ku indwi. Hanyuma ya bose nyamugore arapfa, none mwizuka zuwa mukande muri abo uko ari indwi ko bari bamufise bose.
Yesu arabishura ati,
mwarazimiye ko mutamenye ibyanditswe n'ubushobozi bw'Imana. Mwizuka ntibazorongora kandi ntibazoshingirwa, bazoba nk'abamarayika bo mu ijuru. Ariko ibyo kuzuka kw'abapfuye ntaho murasoma icyo Imana yababwiye, ko ari Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Imana si iy'abapfuye, ni iy'abariho.
Ishengero rivyumvise ritangazwa n'inyigisho ziwe. Abafarisayo bumvise ko Yesu yatangaje abasadukayo bakoranira hamwe. Umwe muri bo w'umwigisha w'ibyagezwe aramubaza mugeze ati,
mwigisha, ibwirizwa risumba yandi mu byagezwe n'irihe?
Aramwishura ati,
mukundisha Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose. Iryo ni ryo rihambaye rya mbere. Hari irindi rya kabiri rimeze nkaryo niri. Mukunda abavukanyi banyu nk'uko mwikunda. Kuri ayo mabwirizwa yombi, ibyagezwe byose n'amajambo y'abavugishwa n'Imana niyo bifatiyeko.
Abafarisayo bagikoraniye hamwe, Yesu arababaza ati,
ibya Kristo muvyiyumvira mute? Ni mwene nde?
Baramwishura bati,
ni umwana wa Dawidi.
Nawe arababaza ati,
none Dawidi muvyamhemu yamwitiye iki umwami? Atuhoraho yabari umwami wanje ati, icara iburyo bwanje ushitse aho nzoshiriye abansi bawe munsi y'ibirenge byawe. None Dawidi ko yamwise umwami, yoshobora ate kuba umwana wiwe?
Ntihagira uwushobora kumwishura ijambo na rimwe, kandi uhereye kuri uwo munsi nta muntu yubahutse gusubira kumubaza ikindi. Matayo, ikigabane cya 23. Maze Yesu abarira ishengero n'abigishwa biwe ati,
abahinga b'ibyanditswe n'abafarisayo bafise ububasha bwo gusobanura amabwirizwa ya Mose. Nuko ibyo bababwira byose mubikore, muvyitondere. Ariko ntimukurikire ibikorwa byabo, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Kandi batekera imitwaro iremereye igoye itwara, bakayikoreza abantu ku bitugu, ariko ubwabo ntibagomba kuyikoza ko n'urutoke. Ariko ibikorwa byabo byose babikora kugira ngo barabwe n'abantu, kuko amambe yabo yanditswemo amajambo y'Imana bayagira manini, ubuyonga bw'impuzu zabo bakabwongereza. Bakunda ibyicaro byo haruguru aho batumiwe, n'intebe z'icubahiro mu nsengero z'Abayuda, no kugigwa ko bwakeye mu bibanza by'ihuriro, no kwitwa n'abantu rabi. None ntimukitwe mwigisha, kuko mwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese murabapfukana. Kandi ntimukite umuntu wo mwisi data, kuko si ari umwe, ari uwo mu ijuru. Kandi ntimukiyite muranzi, kuko umuranzi wanyu ari umwe, ari Kristo. Ariko umukuru muri mwebwe azoba umukozi wanyu. Uzokwishira hejuru azocishwa bugufi, kandi uzokwicisha bugufi azoshirwa hejuru. Muzobona ibara mwebwe abahinga b'ibyanditswe n'abafarisayo mwandyarya mwe, kuko mwugarirana ubwami bwo mu ijuru imbere y'abantu, kandi ntimubwinjiramwo ubwanyu, n'abagomba kubwinjiramwo ntimubakundira. Muzobona ibara mwebwe abahinga b'ibyanditswe n'abafarisayo mwandyarya mwe, kuko mukirya ingo z'abapfakazi musengesha menshi muhunga. Nico gituma muzocigwa urubanza ruruta izindi. Muzobona ibara mwebwe abahinga b'ibyanditswe n'abafarisayo mwandyarya mwe, kuko mukwiragira mu kiyaga no ku misozi ngo muhindure n'umwe abo w'idini yanyu. Iyo ahindutse mutuma barusha kabiri kuba umwana wa Gehinomu. Muzobona ibara mwandongozi zihumye mwe, muvuga muti, uzorahira urusengero si kigoye, ariko uzorahira izahabu yo mu rusengero azoba yikwegeye umwenda. Mwabipfu n'impumyi mwe, none ni ikihe gihambaye? Ni izahabu canke n'urusengero gweze izahabu? Kandi ngo uzorahira igicaniro si kigoye, ariko uzorahira ishikanwa ririko azoba yikwegeye umwenda. Mwampumyi mwe, none ni ikihari gikuru? Ni shikanwa canke n'igicaniro ceze ishikanwa? Nuko urahira igicaniro abakirahiranye n'ibiriko byose, kandi urahira urusengero abarurahiranye n'iyirubamwo, kandi urahira ijuru abarahira intebe y'Imana n'iyiyibyagirako. Muzobona ibara mwebwe abahinga b'ibyanditswe n'abafarisayo mwandyarya mwe, mutange ica cumi c'imbwija anisi na kumino, ariko mwaretse ibihambaye byo mu mabwirizwa, gucize ibereye imbabazi n'ukwizera. Ariko ivyo mwari mukwiye kubikora, vya bindi navyo ntimubireke. Mwandongozi zihumye mwe, muramimina gatuku, ariko ingamiya murayiyongobeza. Muzobona ibara mwebwe abahinga b'ibyanditswe n'abafarisayo mwandyarya mwe, kuko mwoza igikombe n'inkoko inyuma, ariko imbere byuzuye ubwambuzi n'ukutigarura. Wa mufarisayo uhumye we, banza woza imbere mu gikombe no mu nkoko, inyuma havyo naho habone kwera. Muzobona ibara mwebwe abahinga b'ibyanditswe n'abafarisayo mwandyarya mwe, kuko Musa n'imva zihomeshejwe ingwa ziboneka inyuma zisize, ariko imbere zuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Namwe niko muri inyuma mubonekera abantu muri abagororotsi, ariko imbere mwuzuye uburyarya n'ubugarariji. Muzobona ibara mwebwe abahinga b'ibyanditswe n'abafarisayo mwandyarya mwe, kuko mwubakira imva z'abavugishwa n'Imana, mugashariza ibyibutso by'abagororotsi, mukavuga muti, iyo tuba twariho muri icyo gihe cya basogokuruza, ntitwari gufatanya nabo kuvisha amaraso y'abavugishwa n'Imana. Uko niko mwiyagiriza ko muri abana babisha abavugishwa n'Imana. None nimwuzuriza ingero ya basogokuruza banyu. Mwanzoka mwe, mwabana b'inzoka, muzohunga muturubanza rwa Gehinomu. Ehengira ntuma abavugishwa n'Imana n'abanyabwenge bo n'abahinga b'ibyanditswe, bamwe muri bo muzobica mubabambe, abandi muzobatonagurira mu masengero y'Abayuda, mubatuza mu bisagara byose, bitaye ko muzokorwa n'amaraso yose y'abagororotsi yaviriye ku isi uhereye ku maraso y'abera umugororotsi ukageza ku maraso ya Zakariya umwana wa Barakiya mwiciye hagati yaheraho urusengero n'igicaniro. Nababwira ukuri, ibyo byose bizoshika kuba iki gihe. Ewe Yerusalemu, ewe Yerusalemu, wica abavugishwa n'Imana, ugatera amabuye abagutumwe ko, ni kangahe nagombye gukoranya abana bawe? Nk'uko inkoko ikoranya imiswi yayo yibundikira mu byubi byayo, ntimwakunda. Raba inzu yanyu muyitanywa ari umusaka, kuko ndababwira yuko mutazosubira kumbona kuvubu, kugeza aho muzovugira muti, hashemezwe uje mu izina ry'Uhoraho.
Matayo, ikigabane cya 24. Yesu arasohoka ava mu rusengero, akigenda abigishwa biwe baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero. Arababwira ati,
ntimubona ibyo byose? Ndababwira ukuri, aha ntihazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi.
Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye, baramubaza bati,
tubwire, ivyo bizobaho ryari? Kandi kimenyetso kizoba ikihe cy'ukuza kwawe n'icyo umuhero w'isi?
Yesu arabishura ati,
mwirinde ntihagire uwubaza imiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati, ni jewe Kristo, kandi bazoza imiza benshi. Muzokumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde ntimugahagarike imitima, kuko bitazobura kubaho, ariko umuhero uzoba utaraza. Kuko ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami, amapfa no kunyiganyiga ku isi bizobaho henshi, ariko ibyo byose ni itanguriro ryo kuramukwa. Niho bazobatanga ngo muzigirizwe, bazobica, kandi muzokwankwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Niho benshi bizobatsitaza, bazoryarukana, bazokwankana. Kandi hazokwaduka bigira abavugishwa n'Imana benshi, bazimize benshi. Maze kuko ubugarariji buzogwira, urukundo rw'abenshi ruzotimba. Ariko uwihangana agashitsa ku iherezo, niwe azokira. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose, ngo bube ikimenyetso kibera icabo n'amahanga yose, maze umuhero uzocuza. Nuko aho muzobonera ca kizira c'ishano c'ubugesera gihagaze ahantu hera, cavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana, usoma niyiyubare, ico gihe abazoba bari i Yudaya bazohungire ku misozi miremire, uzoba ari hejuru ku nzu ntazokururuka no gusahura ibiri mu nzu yiwe, uzoba ari mu mirima ntazosubira inyuma no gusahura umutamana wiwe. Ariko muri iyo misi abazoba batwaye inda n'abonsa bazobona ibara. Kandi muzosenge kugira ngo uguhunga kwanyu ntikuzobe mu gatasi canke ku isabato, kuko muri iyo misi hazoba amarusho ahambaye atigeze kubaho kuva ku itanguriro ry'isi ugashitsa n'ubu, kandi ntazokongera kubaho. Kandi iyo misi itagerugwa ntihorokotse umuntu n'umwe, ariko kubw'abatoranijwe iyo misi izogerugwa. Ico gihe nihagira umuntu ababwira ati, ehe Kristo ari hano canke atari hariya, ntimuzovyemere. Kuko hazokwaduka bigira Kristo n'abigira abavugishwa n'Imana, bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ibyashoboka. Naba ndabibabwiye bitaraba. Nuko nibababwira bati ehari mu bugaragwa ntimuzojeyo canke ngo ari haruguru mu mpete ntimuzovyemere. Nkuko umurabyo urabiriza mu buseruka kabonekera iyo rirengera, niko kuza k'umwana w'umuntu kuzomera. Aho umubyimburi hose niho ibikona bizokoranira. Hanyuma yayo marushwa y'ico gihe, uwo mwanya izuba rizocura umwiza, n'ukwezi ntikuzoba kucaka umuco wako, n'inyenyeri zizokoragurika zive ku ijuru, n'iby'inkomezi byo mu majuru bizonyiganyizwa. Unikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera ku ijuru, niho amoko yose yo mu isi azoboroga, bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu byo ku ijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzumbeti, bakoranya abatoranijwe biwe, bave mu birere bine, guhera ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Nimwigire ku musukono umugani wawo, ishami ryawo iyo ritoshe, amababa agatutuza, mumenya yuko agatasi kari hafi. Nuko namwe, nimwabona ibyo byose bishitse, muzomenye kari hafi ku rugi. Nababwira ukuri, abiki gihe ntibazorangira ibyo byose bitarashika. Ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo yanjye ntacazoba. Ariko uwo munsi canke iyo saha ntawubizi, niyo boba abamarayika wo mu ijuru canke umwana w'Imana atari data gusa. Kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa, niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu. Kuko ariko bari bameze mu minsi umwuzuru utari bwatere, bararya, haranywa, hararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato, ntibagira ico bamenya kugeza aho umwuzure waziyubatwara bose, niko kuza k'umwana w'umuntu kuzomera. Ico gihe abagabo babiri bazoba mu murima, umwe azojanwa uwundi arekwe. Abagore babiri bazoba bariko barasyera hamwe ku rusyo, umwe azojanwa uwundi arekwe. Nuko mwame mugavye, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. Ariko ibi mubimenye, yabanye n'urugo yari asanzwe azi igihe igisuma kiziramwo, yogavye ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Nuko namwe mwame mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. None ninde mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge, shebuja yosigara nabo mu rugo rwiwe ngo abagaburire igihe kigeze? Harahiri uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. Ndababwira ukuri yuko azomuha kugaba ibyo afise byose. Ariko umushumba mubi niyibwira mu mutima wiwe ati, data buja aracatevye, maze agatangura gukubita abashumba bakorana no gusangira n'ababoregwa, shebuja w'uwo mushumba azoza ku munsi atamwiteze no mu gihe atazi, azomuta hanze amusangize umugabane wiwe n'indyarya, niho hazobamarira no kujyanya isya z'amenyo.
Matayo ikigabane cya 25.
Ico gihe ubwami bwo mu ijuru buzosa n'inkumi cumi zajanye amatara yazo zija gusanganira umukwe. Batanu muri bo bari bijuju, bandi batanu bari abanyabwenge. Kuko bya bijuju mu kujana amatara yavyo bitajananye n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajananye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe agitebaganye bose barahunyiza barasinzira. Mu gicu guhumvikana urwamo ngo nguwe umukwe, nimusohoke mumusanganire. Uno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Vya bijuju bibwira abanyabwenge biti, nimuduhe se ku mavuta yanyu kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishura bati, kumbure ntiyodukwira twese, ivyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe umwangurukarwa. Mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti, mupfasoni mupfasoni n'utwugururire. Nawe arabishura ati, ndababwira ukuri sindabazi. Nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha. Bizoba nk'ivyo umuntu agira agende mu mahanga ahamagara abantu biwe abasigarana ivyo atunze. Umwe amuhita arantu zitanu, uwundi zibiri, uwundi imwe, uko umuntu wese ashobora aja mu mahanga. Uwo mwanyu wahawe itaranto zitanu aragenda arazicuruza yungukamwe izindi taranto zitanu. Nuwazibira bigenza atyo yungukamwe izindi zibiri. Ariko wahawe imwe arigira yemba mu kuzimu ahisha amahera ya shebuja. Hashize igihe kirekire shebuja wabo bantu aragaruka asuzuma ibyo yabasigaranye. Wari yahawe itaranto zitanu araza azana itaranto zindi zitanu ati: mugenzi, wari wansigaranye itaranto zitanu, ehe nungutsemo izindi taranto zitanu. Shebuja aramubwira ati: wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike, nzoguha kugaba byinshi. Injira mu munezero wa shobuja. Haza uwari yahawe itaranto zibiri ati: mugenzi, wari wansigaranye itaranto zibiri, ehe nungutsemo izindi taranto zibiri. Shebuja aramubwira ati: wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike, nzoguha kugaba byinshi. Injira mu munezero wa shobuja. Kandi haza uwahawe itaranto imwe ati: mugenzi, nari inkuzi kuri umuntu w'ingare wimbura ibyo utarimye, ukumakuma ibyo utasanzaje. Ndatinya, ndagenda ndahisha itaranto yawe mu kuzimu, ehe ngibi byawe. Shebuja aramwishura ati: wa muntu wanje mubiwe, wakinebwewe, waruzi ko nimbura ibyo ntarimye, nkumakuma ibyo ntasanzaje. Nuko wari ukwiye kujana amahera yanje mu bayacuruza, nanje nagaruka nkaronka yanje n'inyungu yayo. Nuko ni mu mwaka itaranto muyihe uwufise itaranto icumi, kuko uwufise wese azohabwa asesekarizwe, ariko udafise azokwakwa n'ico yari afise. N'uwo muntu wanje w'imbura kimazi ni mu mute hanze mu mwitsa, niho hazobamarira no kujyanya isya z'amenyo. Ariko umwana w'umuntu hazozira afise ubwiza bwiwe ari kumwe n'abamarayika biwe bose, ni hazovyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza. Amahanga yose azokoranirizwa mu nyonga ziwe, nawe azobarobanura nk'uko umwungera arobanura intama mu mpene. Intama zoziherereza iburyo bwiwe, impene na zibubamfu. Maze umwami azobwira abari iburyo bwiwe ati: nimuze abo data yahezagiye, murage ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Nari nshonje murangaburira, nari mfise inyota mumpa iconywa, nari ngenzi mumpa indaro, nagenda gusa muranyambika, nari ndwaye muza kuraba ukomeze, nari mwibohero muza kundaba. Maze abagororotsi bazomubaza bati: mwami, twakubonye ryari ushonje tukakugaburira, canke ufise inyota tuguha icunywa? Twakubonye ryari uri ingenzi tuguha indaro, canke ugenda gusa tukakwambika? Twakubonye ryari urwaye canke uri mwibohero tuza kukuraba? Umwami nawe azobishura ati: nababwira ukuri ko mwabigiriye umwe muri aba bavukanyi banje bari hanyuma y'abandi, ni jewe mwabigiriye. Maze azobwira n'abari bubamfati: nimumve iruhande mwabivume mwe, muje mu muriro utazima wateguriwe wa mugarariji n'abamarayika biwe. Nari nshonje ntimwangaburira, nari mfise inyota ntimwampa iconywa, nari ngenzi ntimwampa indaro, nagenda gusa ntimwanyambika, nari ndwaye nari mwibohero ntimwaza kundanga. Maze nabo bazomwishura bati: mwami, twakubonye ryari ushonje ufise inyota, uri ngenzi, ugenda gusa, ugwaye canke uri mwibohero, ntitwagira ico tugukorera. Maze azobishura ati: ndababwira ukuri ko mutabigiriye umwe muri aba bari hanyuma y'abandi, nanje ntimwabingiriye. Abo bazoja mu gihano kidashira, ariko abagororotsi bazoja mu bugingo budashira.
Matayo ikigabane cya 26. Yesu arangije ayo majambo yose abwira abigishwa biwe ati:
murazi yuko iminsi ibiri niyashira hazoba Pasika, kandi umwana w'umuntu azotangwa abambwe.
Maze abaherezi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko bakoranira mu rugo rw'umuherezi mukuru witwa Kayafa, bajya inama yo guhenda Yesu ngo bamufate bamwice. Ariko bati:
nitumufate mu minsi mikuru ntiyavyuka umugumuko mu bantu.
Yesu ari Betaniya mu nzu kwa Simoni umunyamibembe, umugore aza kuri we afise ikibano ry'amavuta atamirana y'igiciro kinini cyane, ayamusuka ku mutwe ariko ararya. Ariko abigishwa babibonye baritonganya bati,
mbega ubuhombe n'ubwiki, aya yoshoboye kugugwa byinshi bigahabwa aboro.
Yesu abyumvise arababwira ati,
mubabarize ko uwo mugore ankoreye igikorwa cyiza. Aboro muramana iminsi yose, ariko jeho ntituja kwamana iminsi yose. Igitumye asuka kwayo mavuta ku mubiri n'ukuntegurira guhambwa. Ndababwira ukuri, ahubwo ubutumwa bwiza buzovugwa hose mu isi yose, n'icyo uwakoze naco kizovugwa kibe icibutso ciwe.
Maze umwe muri bamwe 12 yitwa Yuda Isikariyota ajya ku baherezi bakuru arababaza ati,
mwompera iki ntazo mubaronkera?
Bamugerera intete z'ifeza 30, ahera karondera uburyo bwo kumubaronkera. Ku munsi wo gutangurira ko kurya imitsima itambiwe, abigishwa baza kuri Yesu baramubaza bati,
ugomba ko tugutegurira he aho uri buriri bya Pasika?
Arabishura ati,
nimuje mu gisagara kwa Ntuze, mumubarire ko umwigisha avuze ngo igihe ciwe kiregereje, agira asangirira ibya Pasika n'abigishwa biwe iwawe.
Abigishwa bagira nk'uko Yesu yababariye, bategura ibya Pasika. Bugorovye yicarana n'abigishwa biwe 12 ngo basangire. Bariko bararya, arababwira ati,
ndababwira ukuri yuko umwe muri mwebwe agira ngo urishe.
Barababara cyane, batangura kumubaza umwe umwe bati,
ni jyewe ga mugenzi?
Arabishura ati,
uwo duhuje amaboko mu gukoza mu mubehe ni wa ngurisha. Umwana w'umuntu agira agende nk'uko byanditswe kuri we, ariko uwo muntu agurisha umwana w'umuntu azobona ibara, uwo muntu ibyo mubereye byizi yaba atavutse.
Yuda mugurisha aramubaza ati,
ni jyewe ga mwigisha?
Na wati,
ni we uvyivugiye.
Bariko bararya, Yesu yakira umutsima awuhezagira awumanyagura awuha abigishwa ati,
nimwakire mujye, uwu n'umubiri wanje.
Yakira igikombe agishimira Imana arakibaha ati,
nimukinywere ko mwese, kuko ikara amaraso yanje y'isezerano aviriye benshi ngo baharigwe ibyaha. Ariko ndababwira yuko uhereye none ntazokongera kunywa kuri izi nzabibu ugashitsa kuri wa munsi nzosangirira namwe umutobe wazo musha mu bwami bwa Data.
Bahejeje kuririmba barasohoka bajya ku musozi wa Elayono, maze Yesu arababwira ati,
mwebwe mwese muri iri joro ivyanje bihava bibatsitaza, kuko handitswe ngo nzokubita umwungere intama z'umukuku zisanzare. Ariko ninamara kuzugwa nzobitangira imbere kuja i Galilaya.
Maze Petero aramwishura ati,
ivyawe naho byotsitaza bose, jeho ntaho bizonsitaza.
Yesu aramubwira ati,
ndakubwira ukuri yuko muri iri joro inkoko itarabika uhava unyihakana gatatu.
Petero aramubwira ati,
naho noba nkwiye gupfana nawe sinokwihakana.
N'abigishwa bose bavuga batyo, maze Yesu ashikana nabo ahantu hitwa i Getsemane, abwira abigishwa biwe ati,
bamuricaye hano mbanze nje harya gusenga.
Ajana Petero n'abana ba Zebedayo bompi, atangura kubabara no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati,
umutima wanjye uri n'akabonge kagomba kunyica, bamuragumye aha mubane maso nanje.
Yunguruza imbere gatoya arubama arasenga ati,
Data, asangwa byoshoboka iki gikombe n'ikindengane, ariko ntibibuko jewe ngomba, yamara bibuko wewe ugomba.
Agaruka kubigishwa asanga basinziriye, abaza Petero ati,
ubwo ntimurushe mubana amaso nanje n'isaha n'imwe? Nimube maso musenge, ntimuje mumosha amabi. Umutima niwukunze, ariko umubiri ufise intege nke.
Yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati,
Data, asangwa bidashoboka yuko iki kindengana, kiretse ndakinywereye ko nibibe nk'uko ugomba.
Yongera kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo yararemerewe. Yongera kubasigaho aragenda asenga ubwa gatatu, avuga amajambo nk'amwe ya mbere, maze agaruka kubigishwa arababarira ati,
nimwisinzirire noneho muruhuke, ehe igihe kirashitse, umwana w'umuntu ashizwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimubyuke tugende, ehe uwungurishije ari hafi.
Akivuga, Yuda umwe muri bamwe 12 araza azananye n'igitero cyinshi kizanye inkota n'amahiri kivuye ku baherezi bakuru n'abashinga ntahe ubwo bwoko, ariko uwumugura yari yabahaye ikimenyetso ati:
"Wonje gusoma zoba ari we, mumufate."
Ako kanya Yuda ashikira Yesu aramubwira ati:
"Namahoga mwigisha."
Maze aramusomagura. Yesu aramubarira ati:
"Mugenzi wanjye, ikikuzanye n'ugikore."
Buno baraza bashorera amaboko kuri Yesu baramufata. Maze umwe mu bari kumwe na Yesu atuma ukuboko asokora inkota yiwe, ayikubita umushumba w'umuherezi mukuru amuca ugutwi. Buno Yesu aramubarira ati:
"Subitsa inkota yawe ahayo, kuko ababanguye inkota bose bazokwicwa n'inkota. Ugira ngo sinoshobora kwinginga Data, nawe akandungikira ubunye n'abamarayika barenga legiyoni 12. None ibyanditswe byoshika bite ko ariko bikwiye kuba?"
Uwo mwanya Yesu abaza ico gitera ati:
"Mbega muje kumfata nk'umwambuzi muzanye inkota n'amahiri? Ko nicara mu rusengero nigisha iminsi yose ntimumfate. Ariko ibyo byose bibaye kugira ngo ibyanditswe n'abavugishwa n'Imana bishike."
Buna bigishwa bose baramutabarahunga. Abafashe Yesu bamujyanye kwa Kayafa umuherezi mukuru. Niho abahinga b'ibyanditswe n'abashinga ntahe bari bakoraniye. Ariko Petero amuja inyuma barenga arenguka, gushitsa ku rugo rw'umuherezi mukuru, ashika imbere yicarana n'abagendanye ngo arabe amaherezo. Abaherezi bakuru n'abashinga ntahe b'amasentare bose baronderera Yesu ibirego by'ibinyoma ngo babone ingene bamwica. Ariko barabibura, naho hajya abigize ibyabona benshi. Ubuheruka haza babiri bati:
"Uwo yagize ngo yoshobora gusambura urusengero rw'Imana akagubaka mu minsi itatu."
Umuherezi mukuru arahaguruka aramubaza ati:
"Ntacyo wiregura, aba bakwagirije iki?"
Ariko Yesu arihorera. Umuherezi mukuru aramubwira ati:
"Ndakurahiye Imana nzima, tubarire ko ari wewe Kristo umwana w'Imana."
Yesu aramwishura ati:
"Urabyivugiye, nyamara ndababwira yuko uhereye ubu muzobona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ububasha aje mu bicu byo kwijuru."
Buno umuherezi mukuru yitabagurira ko impuzu ziwe ati:
"Ararogose, turacaronderera iki byabona? Ehe, muri yumvinge na rogose, mubivuga kwiki?"
Nabo baramwishura ko akwiye gupfa. Buno bamuvuma amate mu maso, bamukubita ibipfunsi, abandi baramubingura bati:
"Yewe Kristo, tufindura, ninde agukurise?"
Ariko Petero yari yicaye hanze mu rugo. Inshorekiza hari iti:
"Nawe nyene mwari kumwe na Yesu umunyagalilaya."
Nawe abihakanira mu maso ya bose ati:
"Icyo uvuze sindanakizi."
Yungururije mu bikingi by'irembo, iyindi nshoreka iramubona ibarira barahita:
"N'uwo nyene yari kumwe na Yesu umunyanazareti."
Yongera kubihakana arahira ati:
"Uwo muntu sindanamuzi."
Hahise akanya, abahagazeho baramwegera babwira Petero bati:
"Uzi kuri nawe uri uwo muri bo, itaye ko n'imvugo yawe iraguhinyuza."
Ubuna atangura kurahira arisiba ati:
"Uwo muntu sindanamuzi."
Uwo mwanya inkoko irabika, Petero yibuka ijambo Yesu yamubwiye ati:
"Inkoko itarabika, uja kunyihakana gatatu."
Arenga irembo araturika ararira. Matayo, ikigabane cya 27. Umutwenzi utambitse, abaherezi bakuru bose n'abashinga ntahe ubwo bwoko bagira inama Yesu ngo bamwice. Baramuboha baramujyana, bamushikiriza Pilato, icegera cya Kayisari. Maze Yuda yamugurishije abonye Yesu ko bamutsindishije, aricuza, asubiza abaherezi bakuru n'abashinga ntahe za ntete z'ifeza 30 ati:
"Nacumuye, naguze amaraso y'utagira icyaha."
Nabo baramwishura bati:
"Bidutwaye iki? Ni ibyawe."
Aterera izo ntete z'ifeza aheraho urusengero, aragenda arimanika. Abaherezi bakuru bandura zino feza bati:
"Ntizemerwa gushirwa mu mashikanwa kuko ari ibiguza amaraso."
Bajya inama bazigura ubwatsi ku mubumbyi ngo bazohahambe ingenzi. Nicyo cyatumye ubwo bwatsi bwitwa ubwatsi bw'amaraso gushika n'ubu. Niho ibyavuzwe na Yeremiya yavugishwa n'Imana byashikiye ngo:
"Bakiriye za ntete z'ifeza 30, nizo giciro yaciriwe. Uwo bamwe mu Bisirayeli baciriye, bazigura ubwatsi n'umubumbyi nk'uko Uhoraho yambariye."
Ariko Yesu yari ahagaze mu maso ya cya cyegera cya Kayisari, icyo cyegera kiramubaza kiti:
"Ni wewe mwami w'Abayuda?"
Yesu aramwishura ati:
"Urabyivugiye."
Ariko mu byo arezwe n'abaherezi bakuru n'abashinga ntahe ntiyishura na rimwe. Pilato aramubaza ati:
ntiwumva ingene bakwagiriza byinshi.
Ariko ntiyamwishura n'ijambo na rimwe, bituma icyo cyegera gitangara cyane. Muri iyo minsi mikuru icyegera cyamenyereye kurekurira abantu imbohe imwe iyo bagomba, kandi bari n'imbohe imwe yari rurangiranwa yitwa Baraba. Bakoranye, Pilato arababaza ati,
uwo mugomba ko ndabarekurira ninde? Ni Baraba cyangwa ni Yesu yitwa Kristo?
Kuko yamenye yuko ishara ryo rimubatangishije. Akicaye ku ntebe y'imanza, umugore wiwe amutuma akati,
ntihagire icyo ugira uwo mugororotsi, kuko naraye ndose mbona mbabazwa byinshi kubwiwe.
Ariko abaherezi bakuru n'abashinga ntahe boshe ishengero ngo rimusabe Baraba yicishe Yesu. Icyo cyegera kirababaza kiti,
muri abo bombi uwo mugomba ko ndabarekurira ni?
Nabo baramwishura bati, Pilato arababaza ati,
none Yesu yitwa Kristo we ndamugire?
Bose bati, arababaza ati,
ni kuki yakoze ikibiki?
Ariko barushiriza gusemerera cyane bati, maze Pilato abonye ko arushwa n'ubusa, ariko ko barushirije kubyira umugumuko, yakira amazi akarabira imbere y'ishengero ati,
jyeho ndacuna ku bw'amaraso y'uw'umugororotsi, ni byanyu.
Abantu bose baramwishura bati,
amaraso y'uwo araba ari twebwe akora n'abana bacu.
Maze abarekurira Baraba, ariko Yesu aramutonagura amutanga ngo abambwe. Maze abasoda b'icyo cyegera cya Kayisari bajyana Yesu mu gisagara gikikijwe n'uruhome rw'amabuye, bateraniriza ingabo zose kuri we, bamwambura impuzu ziwe, bamwambika umutamana w'agahama, batsiba igitsibo cy'amahwa, bakimwambika mu mutwe, bashyira n'irenga mu kuryo kwiwe, baramupfukamira baramucurira bati, bamuvuma amate, bamushikura rya renga, barimukubita mu mutwe. Bamaze kumwitamba ku mubyimba, bamwambura wa mutamana, bamwambika impuzu ziwe, bamujyana kumubamba. Bakirenga irembo ahura n'umunyakure yitwa Simoni, uwo baramufata kugira ngo amutwaze umusaraba. Bashyitse ahantu hitwa Igorogota, bisobanurwa ngo ahantu h'agahanga, bamuha umuvinyu uvanze n'umuti w'umururazi ngo awunywe, awumvira igihe yanka kuwunywa. Bamaze kumubamba bagabura impuzu ziwe bakoresheje ubupfindo, bicara hano baramurinda. Hejuru y'umutwe wiwe bahashyira ikirego ciwe cyanditswe ngo, ubu ni Yesu umwami w'Abayuda. Maze bamubambana n'abambuzi babiri, umwe iburyo uwundi bubamfu. Abahahita baramutuka bazunguza imitwe bati,
ewe usambura urusengero ukagubaka mu minsi itatu, ntiwikize, ntiwabura umwana w'Imana, imanure.
N'abaherezi bakuru, abahinga b'ibyanditswe n'abashinga ntahe bamucurira batyo nabo bati,
yakirije abandi we ntashobora kwikiza, ni umwami w'Abisirayeli, niyimanure ku musaraba ubunyene duheze tumwizere. Yizigiye Imana, nimukize ubunyene ntiyabimubabaye, kuko yigira ngo ni umwana w'Imana.
N'abambuzi babambanywe nawe nabo barabimutuka. Uhereye ku isaha ya gatandatu ubwira kabiri ubukarana mu gihugu cyose gushyitsa ku isaha y'icyenda. Nko ku isaha y'icyenda Yesu asemerera n'ijwi rirenga ati,
Eli, Eli, lama sabakatani,
risobanurwa ngo,
Mana yanje, Mana yanje, ni igiki kikumpebesheje?
Bamwe mu bahahagaze babyumvise baravuga bati,
uwahamagaye Eliya.
Umwe muri bo aca arirukanga yakira sipongo, ayuzuza inkarishya ayirungikisha irenga arayimusomesha. Ariko abandi bati,
banzureke turabe ko Eliya yoza kumukiza.
Yesu yongera gusemerera n'ijwi rirenga, umutima uraca. Igitambara gikingiriye ahera cyane h'urusengero gitabukamwo kubiri, uhereye hejuru ugashyitsa hasi. Isi iratigita, ibitandara birasaduka, imva ziroguruka, imibyimba myinshi y'abera bari basinziriye irazugwa, bava mu mva amaze kuzuka. Bashyika mu gisagara cyera, babonekera benshi. Intwazangabo z'abasoda ijana n'abari kumwe nawe barinda Yesu, babonye isi itigita n'ibibaye, baratinya cyane bati,
ni iby'ukuri yari umwana w'Imana.
Hariho n'abagore benshi bari kure babiraba, nibo bakurikiye Yesu ava i Galilaya bamukorera. Muri bo harimo Mariya Magadalene na Mariya nyina wa Yakobo na Yose na nyina w'abana ba Zebedayo. Ariko bugorovye haza umutunzi w'Iyarimataya yitwa Yosefu, kandi nawe yari umwigishwa wa Yesu, uwajya kuri Pilato asaba ikiziga cya Yesu. Maze Pilato avuga ko bakimuha. Yosefu ajyana icyo kiziga akizingira mu mpuzu yera nziza, agishyira mu mva yiwe nshasha yari yarimbishije mu bitandara, atembagaza ikibuye kinini acugaza umuryango w'imva aragenda. Mariya Magadalene na Mariya wundi niho bari bari bicaye berekeye ku mva. Bukeye bwaho ni wo munsi wakurikira wo kwitegura. Abaherezi bakuru n'abafarisayo bakoranira kwa Pilato baramubwira bati:
"Mugenzi, twibutse yuko wa muhumvya akiriho yagize ngo iminsi itatu ishize azozuka. Nuko nugere barindi va cane gushitsa ku munsi ugira gatatu, kugira ngo abigishwa biwe ntibaze kumwiba, bakabwira abantu ngo yazuse mu bapfuye, maze ubuhumvyi bwa nyuma bworuta ubwa mbere."
Pilato arababwira ati:
"Abarinzi ngabo nimubajyane muyirindishirize uko muzi."
Nuko baragenda barindisha imva ca kibuye bagihoma k'ishashara bayidomamo ikimenyetso abo barinzi babona. Matayo ikigabane cya 28. Umunsi w'isabato ushize, ku wa mbere w'iminsi indwi, umutwenzi ugomba gutambika, Mariya Magadalene na Mariya wundi bajya kuraba imva. Habaho kunyiganyiga kw'isi gukomeye, kuko umumarayika w'umwami Imana yari amanutse ava mu ijuru, araza kura cya kibuye gitembagaje acyicarako. Ishusho yiwe yasa n'umuravyo, impuzu ziwe zera nk'ipampa. Ubwoba yateye abararirizi bubashyira mu gatengo, bamera nk'abapfuye. Ariko umumarayika abwira ba bagore ati:
"Mweho ntimutinye, kuko nzi ko murondera Yesu umwe yabambwe. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Ingo murabaho umwami yararyamye. Nimukwakwanye mubwira abigishwa biwe yuko yazutse mu bapfuye, kandi azobitangira imbere kuja i Galilaya, iyo niho muzomubonera. Nuko nibyo ndabibabwiye."
Bava ku mva n'ingoga bari n'ubwoba n'akanyamuneza kenshi, birukanga kubibwira abigishwa biwe. Maze Yesu ahura na bati:
"N'amahoro."
Baramwegera bamufata ku birenge baramusenga. Maze Yesu arababwira ati:
"Ntimutinye, nimugende mubwira abavukanyi banje ngo baje i Galilaya, niho tuzobonanira."
Bakigenda, bamwe muri ba barinzi bajya mu gisagara babwira abaherezi bakuru ibyabaye byose. Nabo bakoranira hamwe n'abashingantahe bajya inama, bahera abo basoda amahera menshi bati:
"Muzuye vuge muti, abigishwa biwe baje mu ijoro baramutwiba dusinziriye. Icegera ca Kayisari nicaramuka kivyumvise, tuzomuhwamika namwe tuzobakiza amagorwa."
Bakira ya mahera bagira nk'uko bohejwe, kandi iryo jambo ryandagara mu Bayuda gushika n'ubu. Maze ba bigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabarangiye. Bamubonye baramusenga, ariko bamwe barakekeranya. Yesu arabegera arababwira ati:
"Jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mwemu Yera, mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Umve, ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi."